mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo amabwirizwa Gabriel yahaye Danieli, ubutumwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 30 ukwezi kw'indwi 1961 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwama guheza gire mwene data. Mwaramutse bagenzi. Harashushe cyane kuba muri rusengero iki gitondo, ariko ni iby'ubwiza cyane kuba ngaha. Ndanezerewe cyane ko twashoboye kuza uno munsi muri iki gikorane, kandi nari namenyesheje ko nogira icigo ubukura ya mayinga 70 ya Danieli bifatanye n'ubu butumwa. Imbere y'uko nshobora gufata udushashari ndwi, hariho udushashari ndwi, ivyagi ndwi, inzambi ndwi, amagogi ndwi, umugore muzuba, kwirukana igisato gisa n'agahama, ibihumbi 144 vyashitswe k'ikimenyetso, byose bishika hagati y'iki gihe. Kandi niyumviriye ko notegerezwa gushiramwo ibu bwa mbere. Ubu harashushe. Nituguma ngaha iki gihe kirekire cyane, turakora uko dushoboye. Kandi iki gihe cy'umwaka mu bisanzwe ni igihe cyo kudakora aho abantu batajya ku rusengero kenshi cyane, kandi cyane cyane kandi benshi muri iyo bafise ibyumba birimo ibyuma bizana akayaga n'ibindi aho baba baguwe neza. Twifuza kubigira ariko muri iki gihe ntabyo dufise. Benshi mu bakurambere bacu baguma hanze kuzuba riturira. Iyo niyumviriye ibyo gusaba ikigongo abantu ko tudafise ibyuma birimo ibyuma bizana akayaga, ibyumviro byanje byama bisubira inyuma muri Afrika aho baguma hariya muri ibyo bihuhusi n'abagore n'imishatsi yabo ibagwa ibagwa mu maso baguma hari iyo murango n'ijoro ntibigera bava ahantu bari atakujya no kunywa atana kimwe, baguma hari ye nyine kugira gusabara nk'ijambo rimwe canka biri y'umwami rimwe na rimwe. Nshobora kwiyumvira Mexique iyo hashushe cyane gutya, mvugishije ukuri nari mu cyumba kirimo icyumba kizana akayaga kandi nagerageza kuyihaka akayaga kuko hari hashushe cyane. Rero kubona abo bantu baca hari isaha zitatu zo mu gitondo muri icyo kibuga kinini acinkino kandi atantebe zo kuyicara, abantu bagwaye bagwaje bari kumfiro bagwaye za kanseri bivyimba, n'abagore b'abavyeyi bagwaye, abana batoyi bari kumfiro n'ibindi, baguma hariya nyene kuzuba rishushe usheri turi atagatuta hano na hamwe, kandi begamana ko kuvisa hazi 3 zo mu gitondo gushika isaha 3 z'ijoro kugira ngo wumvirize gusa iminota 30 biciye ku musobanuzi no kubona ibikorwa by'umwami. Bagumaho kandi barindiriye bambaye impuzu nini yazishaje ziremereye bambara mu rushana no muci nizo zonyene bafise. Kandi rero niyumvira bari baryamye hariya muri ayo mashyamba ukuntu bazoboza nabo bagwaye batashobora no kwikoma, kandi mu Buhinde igihe babagerekeranya hanyuma bakaryama kumwe hejuru y'uwundi umwe hejuru y'uwundi gutyo bagwaye imibembe n'indwara zitandukanye aho babakwega babacisha mu mabarabara maze bakabarambika kuzuba rishushe riturira izuba ryo muri ako karere mu bihuhusi n'imiravyo n'ibintu nk'ibyo baryamaho nyene muri iryo zuba n'igihuhusi n'ibintu byose, kandi nta na rimwe bikoma canke ngo bidogatariye kugira ngo bagerageze gufata ijambo rimwe ry'Imana rimwe na rimwe ikintu kinaka c'ubugingo bwabo. Rero ni kuki twotegerezwa gusaba ikigongo k'igitondo igihe ufisi nzisakaye n'ivyuma bizana akayaga biriko birakora, twotegerejwe kugira isoni tu of the dogeye. Rero nta gihe giheze ndibuka mu kigwa kimwe mu bigwa byo muri Saint Cis nari ifise gikorane hari iryo joro, kandi yo haje gihuhusi yose nigeze mbona igihuhusi nk'icyo miravyo yaravyikurikirana imuriki igihugu n'ukuntu imiyaga yahuhuta gushika ibiti vyaryama neza hasi. Navuze nti yemwe babyorutwa nuko nkuri koti yanje kuko nta muntu azoba ari hari mu mwanya muto ikajya kamodoka gato ikasubiye inyuma gushika ku rugi, kandi umuntu umwe yaradodoye ku rugi yiteguye kugenda. Hanyuma nabwiye uyo muhungu yashobora kuvuga icyongereza, navuze nti hari umuntu ari ngaho, yavuze ati ntushobora no gushika ku mazu yaho hantu ku kibuga kinini ya cy'umupira. Rero navuze nti mushaka kuvuga ko abantu bari hariya gutyo, navuze nti mu gihuhusi kimeze gutya, bavuze bati bashaka kumva iby'Imana. Hanyuma rero naramanutse hariya, kandi hari habagore inkumi imiyabaga idashinyiriza kandi datwenga no kudaturitsa amajojo kandi no kutavuga abakunzi babo. Ijambo ryose bari kumako kandi ntibigera banyiganyiga, baricara gusa maze bakumva kumviritsa nahamagara kuri ya rutari nahamagara kuri ya rutari gusamaze ibihumbi bikahaguruka amaso yutsu ya monso zikutya ibiganza bidogijwe ku mana kugira ngo basabe imbabazi z'ubugingo bwabo inkumi n'imisore y'imyaka 17 ubu bisa nibigoye gutuma abantu bakutse gusumba abandi banumviritsa murabona bye byerekana ko tudafise ibyo byo kwidogera byo kuri Imana ishimwe go mugenzi atwo kwifuriza kugira ibigezweho byose nk'abandi banyamerika ariko ntavyo dofise na gato rero tuzokoresha ibyo dofise ubu mfise ikintu gitoyi nabonye ko nifuza gukora ngaha mu rusengero bugira akandi nibangahe bafise bibiliya muduzi ikiganza cyanyu ni vyiza tuzingure muri zaburi 99 imbere yuko dusenga twahora dukora ibi namwe ne data ne vire haraheze imyaka sinzi namba mwamaze gusoma zaburi iki gitondo oya nifuza gusa gusoma ikoraniro risome gatoyi zaburi iki gitondo igihe nari nicaye mu biro byanje nzirikana kuri ubu butumwa niri jambo niyumviriye ntiurazi ibyo bavyitsa kandi kubatuma basoma zaburi hamwe ndabikunda cyane impamvu nacerewe gato telefone ya kure yampamagaye yicaye ne rero niyo mpamvu nacerewe kandi umugihe tuzingurura kuri zaburi ndafise amatangazo make yo gutanga bahejeje kumpa ni zaburi 99 kuva ubu amatangazo yose yerekeye ibikorane bizobera nga ku rusengero no mu ngendo zo kuvuga ubutumwa azopfa mu biro bya Jeffersonville umuntu wese ashaka kumenya iby'ibikorana azotegerezwa kwiyandikisha canke gutanga izina ryiwe n'ahabarizwa akandi abishyire kuri arutari rijoro inyuma y'igikorana bazobarungikira urwandiko kugira ngo mushobore kuyitunganya kuja muri ibyo bikorana nuko namba wari we wese muri kazoza ashaka kumenya neza aho tuzogira ibikorana dufise uburyo bwo gukora bwashizwe ku biro hariho ubu ku buryo mushobora kwandika gusa izina ryanyu naho mubarizwa ngaha kandi tuzobarungikira ikarata imbere y'igihe ku buryo muzomenya aho ibikorane biriko birabera kandi nkumbura ibyigwa n'ibindi biriho mu gihe woro nk'amahirwe murabona mudafise ahantu hazwi bivuye umwe avuga ibi n'uwundi avuga ibiriya ntimutahura murabona rero mureke mwandike izina ryanyu naho mubarizwa maze mubishire ngaha hanyuma Biripora azobitora kandi azobitanga ubu harabajijwe kandi namba hazoba ibindi mwene data Branama uzogira ibindi bikorane byo gukiza indwara mu rusengero hamwe no kurobanura impwemu oya ukura abantu rimwe mu kuzotangwa n'iyindi nama shingwa ntwaro turafise mwene data Neville ngaha uba afise ingabire y'ubuvugishwa ivugishwa ku bagwaye kandi bamenyesha ibintu bakeneye kumenya kandi dufise mwene data yitwa Higbarton umwe mu bayari ujejwe imibereho y'ishengero yakoze n'ubwizigirwa mu nama shingwa ntwaro asindamubona iki gitondo ariko mu bisanzwe afise ingabire yo kuvuga mu ndimi kandi umufaso ni muto yitwa Albright mushiki wacu muto y'umukundu afise ingabire yo gusobanura indimi kandi ubu butumwa bwemeza ko buvuye ku Mana kuko mu bisanzwe ntibuza butari ku rutonde bushigwa mu rutonde kandi vuba uko izi ngabire zizotangura kugwira tugiye kugerageza kukuronka kubishyiraho neza mu ishengero mu buryo bikogwa rero ntegerezwa kubibona vuba cyane kandi ku buryo ibikorane bikogwa mu buryo butunganye mu rutonde rw'umwami mu buryo butunganye bushoboka ariko aba bantu bakundwa niko avuga umubanyi wanje umufasoni wudafise mikoro ifatanye no ngaha hamwe na bande hari inyuma kugira ngo afate amajwi icyo gikorane neza muntu mbere yo kuronka ubwo butumwa no kubwandika no kuraba namba ari ubwo kuri canke ataribwo murabona uko ni ari kawa arabusuzuma ndatse ko umufasoni wuda ari umugore w'inyankamugayo kandi ariko arambwira ibintu byinshi byavuzwe bigiye gushika rero turabikenguruka ese ukuntu bimfashe igihengezi muhire yo ntashe muhira rero uko kurobanura imwe ku ruhande rw'ubuvugishwa kuranduhisha cyane ku bw'ibyo imana yarandungikiye ubufasha kuri ibyo biciye mu buvugishwa no kuvuga mu ndimi no kuzisobanura ari bwo buvugishwa n'ubuvugishwa ku kuvuga mu ndimi hari abantu babiri batandukanye bavugishwa umwe aravugishwa uwundi aratahura ibyo uwundi avuga mu ndimi zitamenyekana n'ubuvugishwa neza neza kandi ubu tuzoba dufise ibyo iminsi yose igikorane cyose ngayige dufise imirongo yacu y'amasengesho mu gikorane ubu hariho umuntu umwe rero yobaza yakoze ku byerekeye ingabire ego ndacyayifise ariko ubwo buryo uburyo bwonyine ndayikoresha ni mu biganiro byihariye ngira kandi kubironka nibaza ko babironse ku kibaho cy'amatangazo hari inyuma kugira ngo uronke uruhusha hanyuma hashiga umwanya wawe ku rutonde na Billboard umuhungu wanje byo ngaha canke mu bikorane by'inyuma y'iki hanze mu mbuga z'imvuga zivuga butumwa hariho hose utegerezwa kugira agakarata gato ya Billboard azoguha namba hariho ikintu kimwe mu buzima udashobora gutahura kandi utazi ukuntu ugisohokamo kandi uronkera ubwenge bw'umwami rero raba Billboard umuhungu wanje niwe munyamabanga kandi azoguha ikarata ntoye kandi aguha itariki ku mwanya muna kandi igihe tuzogira ivyo biganiro rero hazoba ari tuzoba turi kumwe wewe nanje gusa kandi ari abagore baje tuzokwinjirana nanje n'umukenyezi wanje hanyuma rero tuzobona kandi tuzorondera umwami kandi tuzomubaza icyo utegerezwa gukora ubu ibindi bibazo bitoyi n'ibindi nk'ibyo bihabwa mwene data Neville na mwene data Igbraton na mushiki wacu Arkambright n'abandi bavuga mu ndimi kandi basobanura baringa mu ishengero kubw'ibyo turi nko mu rugendo nibaza ko ari yetiro yabwiye Mose umunsi umwe murabona ati dufate bamwe mu bakuru kandi mwemu w'Imana yakuwe kuri Mose maze ashyirwa ku bakuru mirongo irindwi kandi baravugishijwe ariko ibintu bihambaye n'ibikomeye byaja kuri Mose wenyine ubu ni turi Mose nta nubwo turi aba bakuru ariko turacyakorera Yehova Imana hamwe na ya nkingi y'umuriro nyine yaturongore tujana mu gihugu cy'isezerano kubw'ibyo rero ego hazoba habandi hazoba ibikorwa kandi hazobaho kuso ukurobanura imwe mu kuzoza ibyo bizompa amahirwe rero kuba mu masengesho no kwiga iminsi nziko ibi biganiro bizoza kandi mbe ndabyitegurira ubu mwibuke Billboard Branham umunyamabanga wacu ku rubuga zobiri ku itangazo riri ku kibaho hari inyuma ryashyizwe ko n'abajejwe imibereho y'ishengero ndafise ukwandiko ngaha kugira ngo ndabitangaze no kubwira abantu ko babishobora kurisoma ku kibaho cy'amatangazo baso hotse ubu rero iki gitondo dufise ikigwa gihambaye kandi mwijoro turagerageza ku kibandanya kandi namba umwami bishatse kuwinguza kandi sinari nzi ukuntu byimbitse imbere yuko ntangura kubyiga kandi biguma ribanga kuri jewe yamara kandi rero nizigiye gusa umwami rero mwebwe hamwe na bibiliya zanyu tuzingurure kuri Zaburi 99 kandi ndasoma umurongo wa mbere ikoraniro rirasoma umurongo wa kabiri hanyuma twese hamwe turasoma umurongo wa nyuma turabandanya jewe wa mbere ikoraniro wa kabiri jewe wa gatatu ikoraniro wa kane kubandanya gushika ku murongo wa nyuma kandi rero turawusoma twese hamwe duhaguruke mu gihe dusoma ijambo ry'Imana Uhora harahangamye amahanga ahinza agashitsi abyagiye kubakerubi isiranyiganyiga arahambaye muri Siyoni kandi ari hejuru kuri ya mahanga yose nibatazira izina ryiwe rihambaye riteye ubwoba niwe yera inkomezi z'umwami no gukunda imana zibereye ni wewe ushinga ibiroranye imana zibereye nizigororotse ni wewe ubikorera mu ba Yakobo nimushire hejuru uhoraho imana yacu mwunama imbere y'indava munsi y'ibirenge byiwe ni we yera Mose na Aroni bo mu baherezi biwe barambaza uhoraho akabishura yabaririra mu nkingi y'igicu bakitondera ibyo yashingiye intahe n'ibwirizwa yabahaye uhoraho mana yacu wahora ubishura wari imana ibaharira naho wabahora ibyo bakora nimushire hejuru uhoraho imana yacu musengere ku mugwa wiwe wera kuko horaho imana yacu aruwera twonamika imitwe yacu byukuri mwami aya majambo yanditswe kandi yavuye ku musavyi wawe Dawidi muri Zaburi kuri wewe uvyage hagati y'abakerubi urera akandi umusozi wa urera reka twegera imitimi imiji ima imijagiwe kamaraso y'umwami Yesu hamwe n'umutima na mutanduye kandi hamwe n'ukwezera n'ivyitsigiro ko tuje mu nyonga z'Imana yacu iri koraniro ryose ryubahe iki gitondo wugurura amatwi yacu yo gutahura vugana natwe mu bwenge ku buryo twoshobora kumenya ukuntu dutegerezwa kuyigenza twebwe ubwacu muri iyi minsi no mu nyonga hawe turagusavye Imana yacu kuduhishurira ibi bintu by'amabanga byanyegejwe iyi myaka yose mu gihe twegereza rimwe mu majambo y'imvuga kuri yubashwe kuruta yandi warabivutse igihe wari ngaha ku isi kandi wavuze uti usoma tahure rero tuje kuri wewe n'ubuntu bwinshi mwami turondera ubwenge bwawe tutazi gusa icyo kuvuga twashyize ku rutonde ngaha ibyanditswe bikeye kandi twubashe kandi duharura kuri wewe rwose ku bw'inyisha ta yindi ntumbero twashobora kumenya igihe tubayemwo ko twashobora kuba duteguriwe ibintu bihambaye biri imbere mbega ntubituronsaga mwami mwizina ryiwe yatwigije twese ko twotegerejwe gusoma uko data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe wahebeye abari mu myenda yacu kandi ntutujyane mu bitwosha nabi ariko dukize wa mubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ibihe bidashira amena nimwicare rero nambo wari we wese muri abo bagabo bashaka gukura amakoti yabo mwiyumve gusa ko muhawe ikaze kandi abo bahagaze ku mpome nimutangura kubabara ku birenge yemwe mwiyumve mu mwidegembyo yo guhindura ikibanza kandi rero ndibaza namba abana bashaka kujya mu byumba byabo canke bamaze kugenda umwongera avuze ko igugu ry'abantu ryujuje amashuri bituma tudashobora kugira ishuri ryo kuwiyinga ry'abana kandi twonezerwa namba mwe bw'abana bato bumwofashanya natwe muri iki gihe iki gitondo dufise dutangura ubutumwa buhambaye bw'inkoramutima ubwo nzi neza ko busigura ikintu gihambaye kuri so na nyoko n'abakunzi banyu bari ngaha no kuri mwe bw'abana batoye rero tubwegereye twubashe cyane namba umwami abishatse iki gitondo turafata icigwa cy'amayinga 70 ya Daniyeli kandi iki gitondo tuvuga kuri Daniyeli ari mu nyagano na Gaburiyeli agurukira iyo ari kugira ngo amuhe amabwirizwa y'ibyerekeye kotsotsa mu gihe Daniyeli yari mu masengesho uwo Gaburiyeli umumarayika yaraje kumuha amabwirizwa iri joro nshaka kuvuga ku ntumbero zitandatu z'urugendo rwiwe ivyigwa bitandatu bitandukanye bitegerezwa kuvugwa iri joro ivyazanye Gabriel kuwiyinguza umwami abishatse nshaka kuzana impamvu n'igihe c'ibihendwe vyishengero n'igihe ikihe birimwo naho turi uno munsi ibyo nibyo kuwiyinguza mu gatondo umwami abishatse rero impamvu ya bino nazanye inyandiko ntoyi z'ubutumwa bwanje bukeyi buheruka akandi kigitondo nshaka kubifatanya n'ibyo twabonye kuko birafatwa ku ibande kandi bizoja ku isi yose mu bihugu byose kandi impamvu nama subira inyuma nuko nkumbure umuntu umwe yokumviye ibande bwa mbere kandi atoshobora gutahura ibyo nariko ndavuga asubiye ku kindi kintu. Ubu twamaze amezi mu cigwa c'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana uguhishura kwa Yesu Kristo atwarahejeje ibihe vy'ishengero ibice bitatu vya mbere vy'ivyahishuriwe Yohana vyari ibihe vy'ishengero hanyuma Yohana yadugijwe mu gice ca kane n'ica gatanu akandi yereswe ibintu vyari bigiye kuba hanyuma ubu ku gice ca gatandatu amanuka mwise ubugira kandi kuraba ibintu biriko biraba bizogenda akuvya igice ca gatandatu umurongo wa mbere kushika ku gice ca 19 n'umurongo wa 21. Ngaha haza udushashara ibyago amagogwa inzige uwo mugore muzuba n'igisato gisa n'agahama cirukanwa ibihumbi 144 bishikwako ikimenyetso n'ibi bintu byose iyi yabaye yinga y'icigwa gikomeye cyane ejo umunsi wose navuye mu cyumba bigoranye ngerageza kwiga akandi n'ikintu okina kamugihe cahera benshi mubaza ngaha kuva kera naravyigishije navutse gusani ngaha niho hari amayinga 70 ya Daniyeli ariko sinagerageza kuvyigisha kubisigura ariko none yo kubwo ubuntu bw'Imana nari yemeje kugerageza gusaba ubuntu imbere y'Imana kuburyo noshobora kubishikiriza abantu kandi ngaha ndiko ndabona ibintu ntaziko na kimwe. Hanyuma rero namaze igihe nsoma igitabo cy'ubuhinga Larkin umuhinga Smith inyandiko z'umuhinga Schofield ibisobanuro bitandukanye by'abagabo bahantu hose kandi yamara sinshobora gushyira hamwe ibyabo ngo ndabihutse murabona rero iri yinga ndategekanya naragendeye inzu y'ibitabo muri Kentucky kuri bimwe mu byigwa vya kera vy'inyenyeri vy'ibiranga misi ivyo kurondera ibihe kandi natoye mu nzu y'ibitabo n'ibindi ibitabo byose vya kera nshobora no kubyo nshobora gukora bike kandi mfise kwizigira Yesu mu buryo bugaragara kwa bimpishurira kuko sindabishaka ko bivuga ngo ndazi bika kandi ndazi biriya araza umutima wanje aranyumviriza ariko ndabishaka ko noshobora kumurikira ihangagiwe ku bw'ibyo ndizera kazobima sindabimenya ariko ndamwitsigiye kuwiyingutsa kuko bizoba igice gikomeye kuwiyingitsa kumenya no gushira mu mwanya yo mayinga ndwi imwe yose ifise ikibanza gitandukanye kandi uyasobekeranije uko zivyo nta kintu bitanga cy'ukuri inyishu siyo ntibishoboka kandi ku bw'ibyo sinoshobora kubigira neza ariko ndizigira umwami kuri ibyo kandi ndibuka Salomo igihe kimwe yarasenze maze abaza Uhoraho Imana namba yo muha ubwenge atari ko bwiwe atari ukongerereza iminsi yiwe atari ubuzima burebure gusumba atari itunga ariko kugira ngo ashobore kugira ubwenge bwo kumenya gucira imanza ihanga ry'Imana rero Imana yari ishuye iryo sengesho kandi yahaye ubwo bwenge Salomo kuko bwari ubwihanga ryayo kandi niyo mpamvu nsaba Imana kumenyeshi icyo aya mayinga 70 avuga kuko ndazika ari ikirangaminsi cy'ukuri kijyanye n'igihe tubayemwo kandi ku bw'ibyo nshaka kubimenya atari ku bwanjye atankeka nshaka kumenya sindabivuga muri ubwo buryo ni si ku bwanje kuko ndabishaka ku bwanje nshaka kumenya kuko nshaka kumenya aho tubaye n'igihe tubayemo kandi rero ndazi ko byatanzwe rera abantu batandukanye barabigereranije kandi babishitse nyuma nariko ndasoma umuntu yari yavuze kwivyo byose byari byaheze mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'icenda ayo mahinga mirongo indwi yemwe ntibyari ibyo rero inyuma y'amahinga mirongo irindwi inyuma y'amahinga mirongo irindwi biba birangiye rero ntitu dushaka kumenya ukuri kandi dasaba imana kumukuri ubu kugira ngo shigikire ibi kugira ngo dusubire inyuma nifuza gusubira gufata gato y'ibyo twabonye rero inyandiko zimwe nanditse twabonye ku gice cya gatanu ku bice cya kane na n'icya gatanu kugira ngo abantu bataha hure ubwa mbere imbere yo gukora ibyo nifuza kubifatanya kugira ngo mutahure kuva ku gice cya kane rero mwibuke igice cya gatatu cyari igihe cy'ishengero rya Laodikiya kandi ishengero ryarazamuye ku mpera ya Laodikiya rero nariko ndagerageza gusigurira ikintu kina ku mukenyezi wanje kuri iyo nari mfise beke umukobwa wanje hamwe n'ubwoko bwose butandukanye bwa kazinduzi n'ibintu twashobora akoronka ntibatange inyishu nafashe kazinduzi ya bibiliya nafashe kazinduzi y'ikigiriki cya kera nanafashe kazinduzi ya webusayiti n'ibindi byinshi za kazinduzi zigezweho nta n'imwe muri izo yashobora no koronka gutanga amajambo cyangwa inyishu mu buryo ubwo ari bwo bwose umukenyezi wanje yavuze ati witeze gute ko abantu bacu ari abantu bakenye kandi benshi muri bo batize nk'uko turi gutahura ibintu nk'ibyo navuze nti imana izotanga inyishu naho byoba bigoye gute imana ishobora kubimena maze ikabigira ibyoroshye kuko turi igice cy'abo bantu bipfutsa basengera ibya munsi n'irya saha kandi amaso yacu arangamije hejuru kandi turindiriye ukuza kwiwe kandi ndazi neza ko izotwereka kandi rero ntibizotubwira umunsi cyangwa isaha kuko nta muntu azobimenya ariko bizotubwira atanye ku munsi w'inga tubayemo namba dushobora gusa kubitahura rero mu gice cya kane Yohana yaratwawe ubwo nyine nyuma y'ishengero Yohana igihe yaduka yabonye ibihe by'ishengero byose aho niho noshimye guhagarara akanya gato kugira mvuge yuko abantu benshi biteze ibintu byiza bikomeye ikintu cy'inkomezi cyobaye mu gihe cy'abanyamahanga baribesha by'ukuri igihe cy'ishengero hamwe n'ibitsoba byose mu gihe cy'inganji y'abanyamahanga biri mu byahishuriwe Yohana rimwe mu gushika mu byahishuriwe Yohana gatatu byose hamwe inyuma y'ibyo ishengero ryadukijwe mu kuzamurwa hama ibisigaye by'ibi ku gice cya cumi n'icyenda ntibizoshikira ubwoko bw'abayuda inyuma y'uko ishengero rizamuwe hanyuma n'igihe gikomeye cyo guhamwa nta kitsoba kikiba mu banyamahanga gukerera byonyine n'ibindi nk'uko tuzobibona igihe tuzobishikira ariko ishengero ubwaryo ryagiye mu gice cya cumi na gatatu ku murongo wa nyuma w'igice cya gatatu cy'ibyahishuriwe Yohana igice cy'ishengero rya Laodikiya cyahera cyari inyuma kandi twafashe buri gihe cy'ishengero igihe cyose ikintu cyose cyabaye inyenyeri yose intumwa yose kameremere kabo ibyo bakoze twakurikiye ibyo biciye kuri kahise gushyika kwa nyuma bishushanije hariya ku gicapo ku ruhande ko ku ruhome kandi igihe twahetsa mwemuyera yaraje hanyuma acapa ibyonyine ku ruhome kandi arabiduhishurira ubwiwe hano nyine rero mu gukora ibi ndizera yuko ku iherezo ry'ibazoza afise ikintu gikomeye cyane kandi azosubira kutwereka ko turi mu gihe cy'iherezo nibangahe muri mwebwe bumvise Kennedy ijambo ry'umukuru w'igihugu Kennedy ibyumviro n'ibindi nibangahe bumvise ubu buhanuzi yuko itariki imwe y'ukwa mbere leta zunze ubumwe hamwe n'uburusiya bizocika umunyota w'ibirunga ibyo nibyo byose dukeneye igihe cyaturenganye kurusha uko twiyumvira murabona nuko nimba tugeze aha n'abantu b'iyi si bariko bavuga iki kintu giteye ubwoba kigiye gushika imbere yuko gishika byobaye byiza tugumye turi maso byose biri kugiye ukwatura kose kwakozwe byose biteguye kuko tutatsindetse igihe umwami wacu agiye kuduhamagara akandi gihatanga umuhamagara ati nuze byobaye byiza witeguye kandi byo bizoba igihe muzoba mutabyitetse umubyuro munini w'abapaneko turi kurahera ubu turabibona hano hose ukuvayo gukomeye kwa nyuma ubutumwa bwasohotse ubu byose biri ku gihe birindiriye ishengero ririko ikimenyetso ababi bariko barushiriza gukora ibibi amashengero ariko ahinduka amadini kose abera bariko biyegereza imana ingabire zamwe mu zitanguye kugwira mu migwi mito mito turi mu gihe cy'iherezo yo ndakunda iyi ndirimbo twahora turimba mu ishengero ndindiriye ukuza k'uwo munsi w'umunezero w'inganji y'imyaka igihumbi igihe umwami wacu aheza agihe watsotse amatse atwara umugeni we warindiriye yo umutima wanjye uri kurarira unyote uwo munsi wo kubohorwa aho umucunguzi wacu azogaruka ku isi kandi ndindiriye icyo gihe ubu mu gice cya gatanu ku murongo wa gatanu tubisanga mu kigwa cyacu cy'imbere twavuze ku by'umubyeyi mucunguzi twabonye yuko ari Kristo yerekanywe nk'ikigereranyo na Rusi Rusi afata ingingo Rusi akora Rusi aruhuka agufata ingingo kwari ugutsindanishirizwa ugukora igihe yariko yitegura ubwiwukwezwa ukuruka yari kuruhuka yari hamwe namwe muyera kugeza igihe cy'amazimano y'ubukwe mbega ingene ari byiza ishengero ryaje kuri John Wesley ugutsindanishirizwa canke Martin Luther gutsindanishirizwa kuri John Wesley ukwezwa akuba panekoti umubatizo wamwe muyera ubu nawe riraruhutse ririndiriye ukuza k'umwami wayo biratunganye umubyeyi wacu umucunguzi abakuru bari mu kuri gihe bamwita umwagazi w'intama agiye kuba intambwe nk'umucamanza yari umwagazi w'intama murazi hamwe n'igitabo kidomwe kudushashara ndwe igihe igitabo cyabigwa igikorwa cy'ubuhuza cyari cyarangiye ubu mu gice cya gatatu ishengero ryari ryazamuwe ariko ubu gucungurwa kuzohishurwa ingene ishengero ryacu ryacunguwe ihishurwa ry'ibyabaye mu gihe cy'ishengero murabona ishengero ryaragiye nuko ubu ariko yerekana mu gihe cya gatanu ko yabikoze ibyabaye uko yashyize ikimenyetso ku ishengero ihishurwa ry'izina ryiwe kubatizwa mu mazi hakoreshejwe izina ryiwe ubugingo budashira nta muriro udahera urubyaro rw'inzoka umutekano w'ibihe bidashira inyigisho zose zikomeye zose ugutoranywa ku ishengero kwa hishuri w'ishengero ariko yerekana ingene yabikoze rero inshuti yacu ya hagufi ihabwa igitabo kimatanishijwe udushashare ndwi cugurugwa na nyene co w'inkomoko amen mbega yari tubona yari nyene co w'inkomoko imana ubwayo maze umwagazi yaje hanyuma kuri igitabo mu kuboko kw'iburyo kwayo yari yicaye ku ntebe y'ubwami none wa mwagazi w'intama yari inde umucunguzi inshuti mucunguzi ya hagufi inshuti ya hagufi ku ishengero yaje agacungura Isirayeli rero tugiye kwinjira muri yo ibyo muri iki gitondo Isirayeli yari yaracunguwe ariko ntibyabashyitse ko kuko bamwanze ariko ishengero ryararonse gucungurwa kwaryo kandi n'inshuti mucunguzi yacu ya hagufi nk'uko Bowazi yategerezwa gucungura Nawomi kugira ngo aronke Rusi umunyamo wabo ko akavana umunyamahanga ni Kristo yacunguye Isirayeli yashyize mu ngiro gucungurwa amatsarankwa muribuka imbabazi kuri uwo mugabo yarashwe mpora mvuga rimwe na rimwe mu gihe cy'intambara igihe yari umuntu mwiza yaru mwera basanga yagikwa naho yaragirwa mu buryo bumwe ko yahunze mu gihe cy'intambara akandi basanze yagirwa kandi bari bagiye kumurasa nuko umuntu aragenda ku mukuru w'igihugu Lincoln Mazavugati mushingana ha Lincoln uyu n'umugabo w'umukristo yarafise ubwoba umuhungu ndatse abantu biwe yarafise ubwoba gusa ntiyashaka gukora ikibi arahunga yavuze ati mushingana ibiri mu bikansa byawe niwe wenyine ushobora kumubabarira umushinga ntaya Lincoln yafashe urupapuro n'ikaramu yemaze yashize ku mukono ati mubabarire uyu n'uyu Abraham Lincoln yirutse asubira mu munyororo maze avuga ati nguru narose ikigongo cawe hanyuma uyo mugabo yavuze ati ndase kururaba coba kiri kikidodo kinini coba gikwiye uri kuragerageza kumpema si Abraham Lincoln umuntu wari wese yoshira ku mukono wiwe ariko bitegezwa kuba ko kidodo ciwe hamwe n'ibindi namba bivuyiwe hanyuma uyo mugabo yarabimwemeje naho uwo mugabo mwibohero yibaza ko yari karamuhema maze arigira buke yararashwe no kinyuma yo kuraswa hashinzwe urubanza rwo muri senare kuko Abraham Lincoln amasaha 28 mbere yuko wa muntu araswa yashyize ku mukono k'uyu mugabo yababariwe hanyuma iki nuko sentare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ifata icyemezo cya senare iti kigongwe ntikibe ikigongwe kiretse cyakiriwe nk'ikigongwe kandi Yesu yacunguye Isirayeli Karuvariyo ariko nticari ikigongwe kuri bo kuko ntibabyakiriye nk'ikigongwe ariko mu cyigwa cyacu bo ku mayinga 70 tubona yuko bagaruka hanyuma bakakira ikigongwe cyabo ariko yacunguye ishengero nuko turaharigwa kubera ko twarosa araso ya Yesu Kristo nk'ikigongo cyacu rero tubona ko yari inshuti mucunguzi yacu akandi iyo akuye igitabo mu kiganza cya nyenecyo n'urupapuro ruranga gucungurwa mwarabibonye muri buki cyo cyikwa n'urupapuro ruranga ugucungurwa n'igikorwa cyo gucungura Imana yasabye ubuzima mu gishingo cy'urupfu mu itongo rya Edeni hanyuma Yesu umugororotsi yarapfuye maze afata urupapuro rubiranga hanyuma ashobora kumena udushashara ahishura ibyari muri utwo hanyuma atangira ryari giwari ihanga ryiwe ubugingo budashira yarazwe mu gukora ibyo yatanze ubugingo bwiwe bwiti Karuvariyo hanyuma arabutugaburira ku bwampemo yera amena nta muntu n'umwe nta na rimwe yashoboye no kwiyumvira urukundo ko kwari ibyo yakoze Satani wahora gifise kubera kugwa mu itongo araboshwe kandi atawubwe mu kiyaga cy'umuriro iminsi yiwe yarahetse Yesu mu butumwa bwiza yari afise amazina y'icubahirane ibyo twarabifashe umwana wa Dawidi samuragwa w'intebe y'ubwami umwana wa Aburahamu ingabirano y'ubwami umwana w'umuntu umuragwa w'Yesu umwana w'Imana samuragwa wa byose ingabirano y'ubwami mu isezerano rya kera itongo ntiryashobora kuba ntiryashobora kwegukirwa imyaka irenga 50 ntiryashobora kwakwa nyeneryo w'inkomoko hatabaye imyaka 50 nuko ku munsi ugira 40 yatanze ikiguzi ku munsi ugira 50 ugucungurwa n'ubushobozi byari bibyishengero byari byaratakaye mu itongo rya Edeni byaracunguwe maze turabirungikirwa biciye mu mubatizo wa mwemu yera ku munsi ugira 50 hanyuma twatoye ibi umuzingo twatoye iyo mizingo ingene uwo muzingo washikirijwe ukuboko kwiwe ingene uwo Yeremiya muri Yeremiya 32 ku murongo wa 6 mubyara wiwe Hananayeli niwe yamusize nk'umuragwa kandi bariko baja mu buca ivyo turiko turajamwo nawe muri iki gitondo buca kandi wabitswe mu gukwavya kwibumba vyerekana ubushobozi bw'Imana n'imizingo n'amabanga y'Imana bimenyekane mu mutima umugambi wacu wo gucungurwa niwe wonyine ubikwa mu ukwavya kwibumba izina rya Yesu hamwe no guhishurirwa. Turabona yuko byari bimatanijwe n'udushashara indwi, kandi agashashara kose kari kazinze kuga igihe guhishurirwa kwatangwa. Yaratora agashashara kakugurura, hanyuma agasoma ibyo akagashashara kavuga, hanyuma kugurura akurikira umuzinga agasoma icyo ako gashashara kavuga, akugurura agakurikira akagakwega kakaraba icyo ako gashashara kavuga no guhishurirwa uko ariko. Nuko nyene bizogenda kuvyerekeye udushashara indwi twacu twizigiye ko kuzokwiga mu misi iri imbere. Agashashara kosige gakuwe mu gitabo akarugurwa, kandi bizokwerekana neza na neza ivyabaye. Turabona yuko hariho indwi dutanu mu mugambi wo gucungura igitigiri ni gatanu, kandi hariho indwi inshuro zitanu udushashara indwi mwemi indwi abamarayika indwi nzambi indwi nibihe indwi vyishenge. Rero murabona izo ndwi inshuro zitanu n'ubuntu, igitigiri gatanu n'ubuntu, hanyuma igitigiri indwi n'ugutungana. Rero byose bibera mu gutungana, murabona nibyo. Nkuko ako gashashara kose kuguruwe mu ijambo ry'Imana agahishura umuntu w'icyo gihe, igihe tubayemo imwe mu y'icyo gishengero ry'icyo gihe, ibyo ahishuriwe Yohana cumi mu mpera. Turabona igihe agashashara akanyuma kugurugwa, tubona umumarayika ashinze ikirenge kimwe musozi kandi ku kiyaga n'amaboko yiwe ayadukije yerekeza mu ijuru n'umunywa amazi hejuru y'umutwe wiwe, arahira ibiho bihe bidashira ko atagiye kigisigaye ku gashashara ka nyuma. Mutevye kugeza igihe dushikiye ako utwo dushashara muzoca mubona icako gashashara gasigura. Inyuma yo kubona isiguro y'izo ndwe mirongo irindwi tuzoca turaba ivyereke udushashara indwi, nta gihe gisigaye gucungurwa kwahetse. Ubu niwe ntambwe n'umucamanza n'umukiza wanyu iki gitondo, ariko umunsi umwe uzoba umucamanza wanyu. Igihe cy'umunani umurongo wa mbere, umurongo wa cumi na kane igice cya gatanu urihishura igihe cyo gusengwa cy'umwaka w'intama ku isi no mu ijuru. Igitabo cy'udushashara indwi, umwagazi w'intama bere inshuti mucungutsi, kandi kuva ku murongo w'umunani gushika ku w'icumi na kane abamarayika baramusenga, bakuru baramusenga, ibinyabugingo biramusenga, na Yohana yaramusenze gushika avuga ati ibyaremwe byose byo mu ijuru mu isi kuzimu byanyumvise mvuga nti miheza agira ubwiza ubushobozi ubwenge bibe ku mwagazi w'intama igihe cyo gusengwa cy'umwami. Mwagazi w'intama ubu mwibuke ishengero rya agiye. Ubu tuzingurure muri Daniyeli mu gice cy'icyenda umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, hanyuma turaja gufata umurongo wa mirongo ibiri kugeza ku wa mirongo ibiri n'indwi, kuko ari isengesho rya Daniyeli. Gusa ndifuza yuko muri soma kenshi iyi ndwi yose ubu gushika muri tahuye. Mu mwaka Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu ruvyaro kwa Bamedi yivyemwo yimitswe kuba umwami w'igihugu c'aba Karudaya muri uwo mwaka wa mbere ari ku ngoma jewe Daniyeli nshejwe namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri cy'imyaka Yerusalemu hazomara ari Misaka ko ari imyaka mirongo irindwi, ariyo yonyine ijambo ry'Uhoraho ryavutse arivugishije Yeremiya. Rero umurongo ukurikira, mpanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no akamba nisonzesha nambaye amagunira nisize umunyota nsenga Uhoraho Imana yanjye ndatura. Arabandanya n'ibikurikira kugeza ubu dushitse ku murongo wa mirongo ibiri kugira ducungure umwanya, hariho abantu bahagaze. Ndashaka ko mushika ku murongo wa mirongo ibiri gushika tugeze ku murongo wa mirongo ibiri. Nuko nkivuga nsenga natura icaha canje n'icy'ubwoko bwacu bw'Abisirayeli, kandi ngitakambira Uhoraho Imana yanjye umusozi wayo wera. Yamara nkiriko ndavuga nsenga wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu byo nabanje kwerekwa n'aba aratumwa agaruka n'ingoga nyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi ni cya kera. Ambwira ntahuza ati Daniyeli ubunzanywe no kukugurura ubwenge, ese iyo twashobora kuba turi muri icyo kibanza. Yamusanze ari mu biki? Mu masengesho. Umumarayika umugabo mwitegereze, yamwise umugabo kandari kandi agitahura ugitangura gutakamba hacu w'ijambo, yaronse itegeko ryo kugenda, kandi nzanywe no kuku ukuri kubarira kukuru mukundwa cyane kuko iryo jambo ugiyumvire cyane utahure n'ivyo weretswe amayinga mirongo indwi agere ubwoko bwanyu n'igisagara acanyu cera kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe n'ibigaya bitanyu bitangirwa impahongano hazanwe kugororoka kutazoshira ibyo weretswe n'ibyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwe mu ikimenyetso ahera cyane harobanuzwa amavuta ngibi ibintu bitandatu bitera ukuza kuyubu n'imyitegereze ubu rero n'ukumenya utahure ubu mwumviritse yukuhere igihe icagezwe kizoshingirwa cyo kubyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya segaba hazoca amayinga ndwi maze habe hayandi mayinga mirongo itandatu n'abiri kandi hasubire kubakwa basubitse imiharuro n'imigende mbere bizoba bikogwa mu bihe bigoye oya amayingwa uko ari mirongo itandatu n'abiri niyashira Mesiya azokugwaho kandi ntawuzomusubirira mugishingo maze segaba wundi azotsa abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera ari ku iherezo ryiwe azotembanwa n'umupfo kandi intambara zizorinda zishitsa no ku iherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera akandi azosezerana mwumviritse na benshi isezerano rikomeye kumari yinga rimwe imwe muri ayo mayinga ni mirongo irindwi nijyagira hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa guse ugeseza azoza kwibaba ry'ibitsira maze uburyohe buzosukwa kuru yagesetsa gushitsa ku muhero washinzwe ubu ngiki cigwa cacu cibikorane vyacu bikurikira bitatu bine bitanu bivanye n'ivyo mwamazohishura amayinga mirongo irindwi ubu ndabaza doc niyaba bishoboye iri joro aze kumanika urubaho rwanje kugira ngo nze gushobora kuvyandika ko sinifuza yuko bibarengana ubu muze kuvyiga hamwe nanje muvyige mushimitse naho ubundi birabarengana kandi ndifuza kuvyandika ku rubaho rero muze kuzana amakaramu n'impapuro zo kwandika ayo matariki ivyo bihe n'ibivyerekeye byose ubu amayinga mirongo indwi atangura rero mubitahure inyuma y'izamugwa gishengero ubu mwese ababitahura muvuge muti amen ubu inyuma y'izamugwa gishengero ibyahishuriwe Yohana gatandatu ku murongo wa mbere gushika ku byahishuriwe Yohana cumi n'icyenda ku mirongo ibiri na rimwe birahuje n'amayinga mirongo indwi rero kubw'ibyo tubwirizwa guhagarika kugira tubisigure imbere y'uko tubandanya tubwirizwa guhagarika kugira dusigure ayo mayinga mirongo indwi kubera bidakozwe muzoca mubura utwo dushashara muzoca muburi izo nzamba muzoca muburi izo nzavya ivyo vyaga izo mpemu zitatu zanduye zisa nk'ibikere ayo magogwa atatu kwirukanwa kw'igisato c'umutuku mugore mw'izuba muzoca mubura gutahura ivyo vyose rero kubera n'ineza na neza muri iyo ndwi ya mirongo irindwi bishira naho nyene bishikira rero umuvugishwa Danieli yari yabaye Babuloni mu kiringo cy'imyaka mirongo itandatu n'umunani mwebwe mushaka kuvyirabira mu byanditswe namba mutipfutsa konona umwanya uwo namaze ndiko ndabirondera imyaka mirongo itandatu n'umunani yari yajanwe ari nyagano mu mwaka w'1586 imbere y'ukuza kwa Yesu Kristo kandi ni mu mwaka w'1538 imbere y'ukuza kwa Yesu Kristo aho yerekwa ibyo bintu 1636 gukuramo 1538 bitanga 1688 yaramaze imyaka 1688 Babuloni mu bapagani kandi yagumye aronka insinzi buri gihe amen twebwe ntidushobora isaha imwe ariko we yabayeyo neza neza muri bo ata muntu bari kumwe kiretse abo yagendana nabo batatu kandi bo bari mu bindi bice by'ubwo bwami ariko Daniyeli yari kumwe n'Imana wenyine yagumanye insinzi mu kiringo cy'imyaka 60 no 8 ibyiyumvire ko sinifuza gutangura kuvuga ubutumwa kuko ibi byitwa ako ari ubutumwa bwo kwigishiriza ko ariko mu myaka 60 no 8 ugumanye iyo nsinzi kandi ntagasembwa yarafise imbere y'Imana atamubatizo amwe mu yera tamaraso ya Yesu Kristo yo kumuvugira yarafise gusa maraso y'ibimasa n'impene n'inyama yategerezwa gutanga kikimazi mu misho kubera imico y'abapagani bo muri ico gihugu bari babatwaye hariya Yeremiya yari yarabavugishijwe koko bazojayo rero Daniel yo mana we yari yatanguye kubona ko igihe cyari cyegeretse neza na neza nk'uko turi no munsi. Daniyeli yatanguye gutahura niko yavuga mu gusoma ibitabo akandi mu mwaka wa mbere w'inganji ya Daniyeli mu nganji jewe Daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri cy'imyaka rero ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yeremiya umuvugishwa nawe uko imyaka 70 ariyo Yerusalemu hatsomara ari Misaka. Yeremiya mu mwaka wa 666 imbere y'ukuza kwa Yesu Kristo yaravugishijwe kubera ibyaha byabo n'ukwandura kwabo ko bazohamara imyaka 70. Muri ibuka hari uwundi umuvugishwa yaje muri ico gihugu sinibuka neza neza itsina ryewe muri kano kanya noshobora kugibuka mu mukanya gatoye gusa hamwe norondera gatoyi ariko we yarace hanyuma aravuga ati Yeremiya wari ihenze Imana izogomeza Isirayeli hariya mu kiringo cy'iminsi myinshi cyane hafi imyaka 2. Yeremiya yavuze ati bibe nk'uko nyene amena yavuze ati ariko hinge gatoyi reka jewe nawe twisuzume hagati yacu nk'abavugishwa n'Imana. Yavuze ati uribuka hari abandi bavugi bavugishijwe imbere yacu kandi bavuze ibintu by'ibinyoma kandi Imana yarabahanye kubwo kuvuga ibintu by'ibinyoma. Rero reka tumenye neza ariko yamara Uhoraho Imana yambwiye ko hari imyaka 70. Imana yarahanye uwo muvugishwa w'inyoma ica aca mwambura ubuzima uwo mwaka nyene kuko Imana yari yabwiye uwo muvugishwa w'ukuri ko hoba imyaka 70. Kandi nifuza ko mubona yuko Daniyeli nubwo yari mu nyama ahanga nubwo yari yatwawe kure y'ubwoko bwiwe agashigwa kure y'urusengero rwiwe atagikorane cishengero ataronka ishengero na rimwe yinjiriramwo atandirimbo zo kuririmba kiretse zo yaririmba ari wenyine muri ibyo byose yagumye afatiye kubyo uwavugishwa n'Imana yavutse. Amena, amena. Nanye shengero yarafise yogiye ko nta numwe yarafise wo gufatanya nawe bose baja mu masengero y'abapagani bose basenga ibigirwamana nta ndirimbo za gikristo nta numwe yizera cyo kimwe nawe kandi mu myaka 68 kuva kiri umwana muto w'imyaka 12 imyaka 14 igihe yatwagwa hajya ahantu yagumye ari umwitsegekwa ku Mana akandi atahura biciye mu buvugishwa Yeremiya ko iyi minsi yari igiye guhera vuba esinge nibyo byokebe uyo mutima w'umuvugishwa w'ukuru wariwe wese wo muri kino gihe aho dushobora guhindukira tukaraba icyo uwo muvugishwa w'ukuri yavuze tugaca tumenya ko turi mu gihe cy'iherezo. Yavuze ati namenyeshejwe n'ibitabo ko Yeremiya mwene data haraciye imyaka myinshi cyane yavugishijwe ko Isirayeli yari igiye kuguma hari imyaka 70 kandi ko uwo mwanya wari mu guhera vuba kandi yari iteguye kandi yari isonzesheje ari yeza kandi gihe umunyota hamwe n'igunira yabyishitse ko ku mutwe wiwe atangura kwisonzesha mu gusenga kugira ngo atahure iby'igihe bari babayemwo kandi iyaba Daniyeli umuvugishwa w'Uhoraho yashobora kubaza ibitabo bya Yeremiya akamushikana ahantu nk'aho nako na Isirayeli yasohotse bose bari bazima yasohotse Babuloni kugira ngo basubire mu gihugu cyabo byamutumye yisonzesha yambaye amagunira kandi yisize minyota abicura iki ku ishengero ry'Imana nzima kumenya ko igihe kiriko kirahera kandi katagiye gisigaye ko kuza k'umwami Yesu Kristo n'inganji y'imyaka igihumbi y'ubwiza bigiye kuza vuba. abantu bashobora gutu umwanya wabo gute mukamare no kuja koga kuyinga ntibaronkere umwanya umwami kwiruka hariya gusa namba umwungera avuze ko ikintu ikindi udakunda urahaguruka amazi ugasohoka kandi namba ishengero rigufashe umwanya munini yemwe urashavura raba uko tumeze raba ibyo turiko turakora tugereranya ubuzima bwacu n'ubwo umuvugishwa umuntu umwe mu bwami bwose atagira ishengera jako kandi atahandi na hamwe afisa cha byarasambuwe kandi byaraturiye igisagara cy'ubwoko bwiwe bwari bwara agizwe inyagana imyaka 68, 69, 70 yarasigaje imyaka 2 rero igihe yatangura gusoba muri ico gitabo akabona akigiye cari cegereje gushika gushitswa yagiye ku mana mu masengesho kugira ngo amenye ivyari byo
68 69 70 he had 2 years left. So when he began to read in the book and see that the time was drawing nigh to be fulfilled, he went to God in prayer to find out about it.
Ambege igihe turiko turakora iki mu gihe ibihugu biriko birasenyuka ikiyaga kirasurirana imitima y'abantu iranduwe n'ubwoba igihe cy'uruzaza n'ibintu byose ibyandiko ku ruhome ugusenyuka kwa moko ibibi by'ubwoko bwose bibera mu isi n'imivurunga n'intambara n'ibindi kandi bigwanisho bimanitse mu bigega ku buryo igihugu kimwe gitoye kingana na Cuba ngaha gishobora gusambura isi mu minota 10 kandi bo baratongana abantu badasenga batazi Imana kandi batazi ubushobozi bwayo namwe muyera mu ishengero agenda mu batoranijwe yiyerekana ko ari muzima inyuma y'imyaka 2000 kari wawundeje uno munsi no mu bihe bidashira dushobora kwicara gutataco twinona dushobora gufata ico kintu gutya minenekwe n'igihe cyo kwisuzuma aturindire k'ico gihe gihambaye cegereza rero yasomye muri Yeremiya igice cya 25 tuzingure muri Yeremiya igice cya 25 maze dusome icyo Yeremiya yari afise avuga mu bisanzwe dutangurire ku murongo w'8 kuko ni nshaka ko mumenya neza ko mwahashitse umurongo wa 11 ni aho nari nanditse ngaho gusoma ariko dutangurire ku murongo w'8 none rero uko ni kuhoraho nyine ingabagize ndabikunda gusa iyo nshobora kumva umuvugishwa yemanga na uku ni kuhora hagize mwene data nibyo kuri jewe biba bihetse nta bindi uko ni kuhoraho nyine ingabagize ati ko mutumve y'amajambo yanje nzotuma kugomora imiryango yose y'uburaruko nije uhoraho mbivuze kandi nzotuma no kuri Nebukadinezo umwami w'i Babuloni umusabyi wanje mbazane kandi ngo bagwanye iki gihugu n'abakibamwo bagwanye n'aya mahanga yose agikikije kandi nzobageseza rwose mwibuka abo barabo imana yatoranije yari kiravuga ko ntibari ntakebwa bari abanywanyi b'ishengero ikindi nzobakura mu ijwi ry'ibitwenga ijwi ry'umunezero nk'ibyo dufise uno munsi za rock and roll zose areki na arvisi kandi yo ijwi ry'umukwe ijwi ry'inyoni cyangwa ijwi ry'umugeni ahubwo ni ukuvuga kwirusyo ukubonesha kwitara kandi iki gihugu cyose kizoba amatongo mwumva umuvugishwa asemerera ati iki gihugu cyose kizoba amatongo n'akajoretsa kandi si ukwigana uyu musavye w'imana ahambaye ariko ndavugishijwe ko iki gihugu cyose kizocika amatongo imana izohana iki gihugu kubera ibyaha byacu Nambi mani itare tsisira yeri ya tora ni joro vyaro kwa Abrahamo. Ugo ya hai sezira ni karushira mumu hango kandi namba itari hanga ni viko kwa vyabo bibi. Naho barabantu basenga cyane gose bari bafise amashengero ahambaye n'abaherezi n'abigisha ariko kubera uguti banga n'ibintu byari muri bo rero Imana yatumye bimbura ibyo babivye rero tuzobironka umurongo wa 11 iki gihugu cyose kizoba amatongo na akajoretsa inivyo bose bararaba bakavuga bati ngaha bari bahambaye mu barabo bu akanda yo mahanga zokorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Ubwo n'ubuzima bwose aho igihe umutamakazi wawe wa mubyeyi w'umutamakazi aheza agiye yari uruyoywa bari hari yatamana atashengera atandirimba tana kimwe mu gihe cy'urunganwe cyose gushikaho urwo runganwe urunyabyaha rupfa. Hanyuma y'ibyo iyo myaka 70 ishitse nzo hano umwami w'i Babuloni bo n'igihanga ni jewe uhoraho mbimvutse mbahora kugabitanya kwabo nzohana igihugu cy'abakarudaya ngihindura amatongo gushitse ibihe byose kandi nzoshitsa kuri icyo gihugu amajambo yanjye yose n'ibyo nakigene n'ibyo byanditswe muri iki gitabo uko bingana ibyo navugishije Yeremiya mbigene y'amahanga yose kandi nabo ubwaba amahanga menshi n'abami bahambaye bazobahindura baca kandi nzoba mbashubirije mu nkoko ibihwanye n'ibikorwa by'amaboko yabo kuko uko ni kuhoraho ambari yariwe mana ya Israeli atendabira mu kuboko kwanje iki gikombe cya vino y'uburake bwanjye kiramitse amahanga yose ngutumye ko bakinwe amu yandi majambo Yeremiya naguhaye ubu butumwa ntugumaho ntuguma hano hamwe ariko vugishwa k'amahanga yose murabikurikirana vugisha k'amahanga yose reka n'ibimenyetso n'ibitangaza byanje kandi abo amenyeshe ko ngiye kuza kubikora bazokinywa badanda bagirane bazimira ubwenge kubw'inkota nzorungika muri bo bakora iki muri iki gihe nyene bakwita umuvugishwa w'ikinyoma bakwita umuntu agira imyumvikano bakwita umushikuzi umupfumu cyangwa umuntu aroti inzozi cyangwa ubwoko bumwe bw'umuntu asoma ibyiyumviro bazoba basazi kandi jambo umusazi urisuzumye risigura umuntu yafashwe n'ibisazi mu bisanzwe bazocika basazi kandi bavuge bati ahaha nturaba ujya wera yikumbagatsa hasi ujya yataye umutwe kubera ijambo nzorungika muri bo murabona ko kahise yisubiramwo Yeremiya ntiyokumvikanye n'abafarisayo baba basadukayo abo kwa Heroda abo bashobora kuba bose we yashize ijambo ku mugaragaro kandi ryabagize abasazi bose kuri we iki ube murabe nuko nabira igikombe mu kuboko kuhoraho ndakiramitse amahanga yose Yeremiya ntiyagumye muhira Yeremiya ntiyagumye gusa hano hamwe hatoya ariko yakinwesheje amahanga yose uhoraho yatumye ko Yeremiya afashe ijambo ry'uhoraho umuvinyu w'ijambo ryiwe kandi umuvinyu n'ubushobozi bw'ijambo ryiwe umuvinyu ufise ubushobozi umuvinyu n'uburozi umuvinyu ufise ubushobozi inyuma yawe kandi nafashe ijambo ry'uhoraho niko Yeremiya yavuze kandi nararigaragaje umuvinyu ubushobozi buri muri ryo nararigaragaje imbere yabo ariko ntibaryumvirije Imana yavuze iti rero nzobarungika muri Babuloni igihe cy'imyaka 70 ibyo nivyo yakoze nyene abagorotsi n'abatarabagorotsi baragiye ico kimwe ubu atugaruke kucikwa Daniyeli yari yamwe asoma mwiyumvire gusa Daniyeli yasomye amajambo amwe turiko turasoma iki gitondo Daniyeli yasomye bibiri yimwe n'utumenyetso tumwe amunga namwe ibintu bimwe mpava ndabasomera akubwo ubufasha bw'Imana mu butumwa bukeye bukurikira ikintu kimwe cyo kubereka ko turi mu gihe cyiherezo Rero Daniyeli yafashe ijambo muri Yeremiya yamanutse muri Babuloni kandi yari we muvugishwa yasizwe kandi yakoze ibitangaza ibimenyetso yashobora gusobanura indimi zitamenyekana kandi yakoze ibimenyetso n'utwometsa muri bo yamara nta numwe bari kumwe ari wenyine Amena yari wenyene ariko Yeremiya yari yanditse aya majambo imyaka myinshi imbere yaho kandi Daniyeli asobanura ijambo yatahuye he ehe ubu murindire gatoyi atugetse hafi y'igihe cyiherezo kuko maze kuba ngaho imyaka 68 kandi umuvugishwa uhoraho Amen mwene tatu mvugishwa w'Imana ukuri yemeje ubwe ko ari umuvugishwa yaravugishijwe kuri twebwe ndabifise byanditse ngaha mu gitabo ko yavuze ati imyaka 70 igiye kurangira we mwami Imana turiko turegeretse iherezo harujya ronganwe gose kwarapfuye uzokora iki ubu mwami warasezeranye kuturungikira rero yashyize mu rutonde kugira ngo asenge ewe mana namba hari igeze kuba igihe twotegerejwe kwishyira ubwacu mu rutonde bwo gusenga n'ubu kuko twebwe nk'umusabyi w'ukuri wayo murabona mu makete y'intumwa mu kugabishwa kwa mwe muyera kuko turi mu gihe cya nyuma mwe muyera aravuga ati ko mu minsi ya nyuma abantu bazobe birandamuke bakakisha bakunda ibi bihimbara bakabituri bakabirutisha imana bakanka ukuzura bareme ntanya batigarura inkazi badakunda ibyiza ndatahura muri iryo kete kandi ntahura ko hazoba abacokoranye mu gihe cya nyuma ntahura ko hazoba igihugu kigwanya ikindi mu gihe cya nyuma ntahura ko hazoba imipfunda mu gihe cya nyuma ntahura ko hazoba ibintu biteye ubwoba kuraba nk'udusahani tuguruka mu kirere ibintu by'insigabwenge n'imitima y'abantu izorandamuka kubera ubwoba hazoba igihe cy'uruzazane no kwihebura hagati mu bantu nsoma ko bose bazokwinjira mu mashyirahamwe n'amadini kandi bagira ishyirahamwe mu gihe cya nyuma ntahura ko abagore bazokwimosha imishatsi mu gihe cya nyuma ntahura ko bazokwambara impuzu ngufiya kandi bagendere mu birato birebire bivuze urwamo uko batambuka mu gihe cya nyuma ntahura ko urupfasoni ruzoba ari rukeye cyane mu gihe cya nyuma ntahura ko abavugabutumwa bazoba bungere b'ibinyoma mu gihe cya nyuma bazogira imyumvikano kandi batazogaburira abantu ijambo ry'imana ariko mu gishingo bazokurikira zanemera n'ibindi ariko ntahura ko hazoba ijwi ritsotsa mu minsi ya nyuma risemerera mu bugaragwa rihamagarira abantu gusubira ako butumwa bw'inkomoko ugusubira ku bintu by'imana ndatahura muri icyo gitabo k'ibyo bintu bizoshika ntahura mu minsi ya nyuma hazoza inzara amashengero azoba yitunganije cyane yaritondetse n'ibintu byose ku buryo mu minsi ya nyuma hazoza inzara kandi ntizoba iyo umukate n'amazi byonyine ariko iyo ukumva ijambo ry'imana ry'ukuri kandi abantu bazova mu buseruko mu burengero mu burarwo no mu bumanuko barondera kumva ijambo ry'imana ry'ukuri ariko amashengero azoba yitunganije cyane yari yiboshye ku buryo bazonanirwa kuryumva ndabitahura biciye mu bitabo ariko muri icyo gihe ewe mana hazo bishamirishye bukakuri Dawidi. Ntahura kazorungi kaeri imbere yuko uwo munsi ugera kugiye cyiherezo, kandi tuzoronka ubutumwa buzosubiza imitima y'abana kuyabase babu basubitse ku nkomoko kongera gusubira ku iherezo no gutangura. Ntahura ko bizoshika neza imbere yuko mwemapfa mu ishengero ry'abanyamahanga kugira ngo asubire ku Bayuda. Kandi sintahura gusaba iciye mu ikete, ntahura mu ijambo, mu ijambo ryanditswe ko Isirayeli izosubira mu gihugu cyayo, kandi ndayibona yinjira. Ntahura mu makete y'abavugishwa ko Isirayeli izoshika igihugu, ugusenga kuzosubizwa mu rusengero, Imana izoja gukorana nayo ubugira kandi igihe izoja mu gihugu cyayo. Yoho, ubuvugishwa abavugishwa babiri bazohaguruka mu misi ya nyuma hamwe nabo ndabitahura neza mu gihe cyo kugenda ku ishengero ry'abanyamahanga. Abavugishwa babiri bazoshika Elisa na Mose kuri Isirayeli, tuzobitahura uko tuzobicamo. Umuvugishwa yabonye iki gihe cyari hafi gushitswa hariya muri Babuloni ni byiza. Uwo Gaburiyeli yaraserutse guhishura atari ibyo yari yasabye byonyine, ariko kumubwira ibyari byashinzwe byose ku bwoko bw'Abayuda icyo gihe cyose, icyo gihe cyose gushika ku iherezo. Amena. Yasabye ikintu gitoya ariko yaronse ikintu gikwiye. Yasabye gusa kumenya, Daniyeli yari kagerageza kumenya igihe kingana gute gisigaye mwami bibitsobu. Yeremiya umuvugishwa umusabyi wawe mwene data yari yavugishijwe haheze imyaka 68, kandi yavuze ati hariho imyaka 70 iri hanga ritsomaranga urunganwe rwose rwa kera rusa n'ukwagiye ubu. Hariho urunganwe rwa kera rwa Pentecote rwahagurutse haraheze imyaka 40, bagwanyi ba kera niko bitwa baritunganije kandi baragwanye kandi baratonganye ico gihe cyose kuva ku musozi Horebo gushika ku musozi ne baho hose. Ariko amaherezo turi kuruza ubu, hagiye guhagura kurundi rushasha hamwe n'umu Yosuwa wo kubajabutsa ibyagezwe byaraniwe. Mose yajanye navyo, Mose yaraniwe, ni Yosuwa yabajabukije. Turabona ko amadini yananiwe, ariko mwemu w'Imana Yosuwa ijambo Yosuwa risigura Yesu umukiza wacu. Ibyo ni mwemu yera tsotsa mu ishengero asidini, ariko mwemu yera tsotsa mu bantu mazari tegurire kuduga kujabuka Yorodani. Na uramugusoma ico gitabo ka ari ibyo bitegerezwa gushika, kandi Imana iratsi ko ari byo ndondero uko noshobora kuremesha abantu bayo no kubabwira ibiri hafi gushika kubibwira bari ngako iki gitondo n'abari hanze mu bihugu aho nzi ahitsi bande tsotsa mu isi yose ko turi mu gihe cyiherezo. Yahishuye ibyari bigiye gushika byose gushika kugihaho ubwa ame bwosubira gushikwaho neza gushika ku nganje imyaka 1000. Ubwo nibwo bwari ubutumwa bwa Gaburiyeli. Yavuze ati naje kukubwira ko hari imyaka 70 amahinga 70 yamara yashinzwe ku kuboko kubwoko bwawe, yashinzwe gushika ku iherezo ry'urunganwa rw'Abayuda hari amahinga 70. Ubu witegereze ibyo yavuze kuko kubu kuva kugutangazwa ugusubira amahinga 70 yarashinzwe kwihanga ryawe no kumugwa cyawe. Igisagara Babuloni nticari gisagara ciwe, ninde gisagara ciwe cari hehe? Yerusalemu. Ubu iyo dushitse ku kundwi canke ku vyemezi ndwe tugiye kuraba ico ari ci gisagara kubishiraho no kwereka uwariwe uwagitunganije aho cavuye kizoguma gihagaze igihe kingana gute, kizosubira cubakwe ryariyo. Ibintu bihambaye biraturindiriye ni byiza. Amayinga 70 yarashinzwe ku iyinga ryawe no kumugwa wawe guheza igicumuro. Rero ntiyigeze avuga ati Daniyeli ntagukeka ari kivyo yamubwiye ko amayinga 70 yari, nshaka kuvuga ko imyaka 70 yari hafi guhera 68 hari habutse ibiri gusa. akandi tubona kubo mvugishwa bwa Yeremiya bwabaye bwo neza na neza. Inyuma y'imyaka ibiri barasohotse, Nehemiya yaragiye kandi yaronse itegeko ry'umwami kandi yubatse uruhome mu gihe cy'umuvurungano. Barakoze yavuze ati uruhome umviritse ibi guhetse igicumuro, gukuraho icyaha kuri nde? Ku Bayuda. Yarashinzwe ku ihanga ryawe, si ku banyamahanga, ku ihanga ryawe Abayuda no ku mugwa wawe. Si New York, si Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Roma, ariko ku mugwa wawe Yerusalemu. No guhetse igicumuro, gukuraho icyaha, kurangiza ibigabo bitanye no kuzana ubugororotsi buhoraho, gushira ikimenyetso kwiyerekwa n'ubuvugishwa no gusiga uwera wabera. Murabe neza ku bw'ibyo umenye kandi utahure ko kuva ku kwishigwa mu ngiro kwibwirizwa ryo gusana ni gusubira kubaka Yerusalemu, ariko wari umugwa wiwe gushika Mesiya segaba hazocaho amayinga indwi yayo 70. Rindira gusa twinjire muri ibyo. Yo mana we, uwo ni umuhetsagiro ko jewe ngiye kwironderera umugozi nibohera aha. Yagiye abihishura hose ati sinzobabwira gusa ubu ko iyo myaka ibiri iri hafi kwera izoherera irangutse, kandi twese turazi ko neza na neza bagumye ngaho imyaka 70, hanyuma barasohoka neza na neza ibyo umuvugishwa yavutse. Kandi Yesaya canke ndavuga kuvuga Daniyeli yaritse ibyo umuvugishwa rero yari ngaho yitegwe n'ibyiza, kandi ubigihe Gabriyeli yatsa yavuze ati naje kukwereka inzira yose, kuguhishurira ibintu iby'inzira yose se gushika ku muhero. Murabona ehe ubuyobazo buhindura bugesera no gushitsa ku muhero. Umuhero ni iherezo ry'ibintu byose. Ngiye kukwereka ibizoba, rero nimwumvirize bitahure. Jewe Danieli nararungitswe, uri umukundu wawe juru, kandi numvise amasengesho yanyu, kandi namanutse ubu kugira ngo mbabwire ibyagenwe. Kandi Bayuda na Yesu na Yerusalemu, uhereye ubu nyine gushika ku iherezo ry'umuhero byose. None muratahura bari mu ishure, ntitwashobora kumenya iby'aya mayinga 70 ari, turamenye igihe umuhero uzobera. Yo mana we, Imana idufashe kubimenya. Biravugwa neza na neza ahantu kanaka muri zimpapuro, neza na neza kuva icyo gihe gushikwa n'ubu ugushika ku muhero, kandi ntibizohushe umunota n'umwe. Inge ni jambo ry'Imana rikomeye. Igihe Imana yaremye isi ikayishira mu bombe, kandi nariko ndavuga ubutumwa rya joro ku munsi w'inga mu ijoro, inge nta kintu kinanigwa. Emwe iyi si igenda itunganye cyane gushikaho bashobora kukubwira neza igihe izuba n'ukwezi bizova mu myaka 20 kuvuno munsi ku munota nyawo. Sinshobora kukubwira ku isaha iyo yariyo yose dufise mu isi utakaza iminota 2 cyangwa 3 mu kwezi, cyangwa yiyongera k'iminota 2 cyangwa 3 iya mbere iruta izindi dufise. Nta kintu na kimwe dushobora gukora gitunganye gutyo, kuko hari ikintu kimwe gusa gitunganye, ni Imana. Kandi Imana ni jambo ryayo ni kimwe, rero ijambo ry'Imana riratunganye. Kandi ntiwashobora kubona iyi minsi tuzobona neza igihe umuhero uzobera. Murabitahura, byarashizwe gushitsa ku muhero. Murongo wa 24 ihanga ryawe n'igisagara cyawe cera aricyo Yerusalemu. Ufise umurongo wa 24 hano Yesu yabivutse ko muri Matayo 24. Rero mwene data corns nambari hano muri iki gitondo, sinzi nambari acanka atariho ubu. Mu bibazo rya joro yabajije ikibazo, nibaza ko ari byiza ko ndabivuga mu data Collins ku byerekeye ubuyobe butera ubu kugesera. Murabona icyo byosobanura, Yesu yarabivutse ko muri Matayo igice cya 24 kandi turabibona yego cyane Matayo 24 ku murongo wa 15 none reka gusa tundabishikire ningoga kugira ngo mushobore kubibona Yesu avuga ico kintu nyene hano yisunge bya Daniel Matayo 24 ku murongo wa 15 kuri mwebwe muri ko muravyandika nshaka ko mwebwe umwe wese mu bucane cyane muri iri joro no ku munsi w'iyinguza mutse mutsane amakaramu n'impapuro kuko turi kiretse ufise bande mirongo na kane n'umurongo wa 15 nuko aho muzobonera cya kizira cy'ubugesera cyavuzwe na Daniel yavugishijwe n'Imana iyumvira aho n'imyaka 185 4-5 86 imbere yaho imyaka 185 imbere yaho Daniel yavugishwa n'Imana gihagaza hano hera ubu rero raba muri Bibiliya zanyu biri mu tutsitso usoma niyo bare none uvugana n'abayuda bashaka kumenya none ivyuru rusengero bimeze gute ni ryari uzosambugwa ni ryari uzosubira kubakwa ni ryari hazoshike gihe atabuye rizoba rigeretse kurindi bizoma rige kingana gute yavuze ati nimwabona cyakizira cy'ubuyobe gihagaze igihe Daniel gihagaze ahera nimwabona ibi bishitse reka uwusoma tawuri cha ari karavuga nico gituma turiko dusenga Imana kugira ibitunganye ntihazobeho ugukekeranya na gukeyi kuko ntidutegerezwa gushira isobanuro zacu bwite kuri ibi bintu biva ko nikuhora hagize rero ndabirekera hariya gushika ntawe yarahishuriwe ibintu byose ikizira kandi mwibuke bifise insiguro zibiri nko guhamagarira umuhungu wanje gusohoka muri Egiputa nka ku Isirayeli yahamagariwe gusohoka ni nako byagenze kuri Yesu umwana wayo yarasohotse kandi byo bizoshika uko nyene mu by'ukuri nk'uko mpagatse hano kandi yabikoze muri ubwo buryo kandi byose yabinyegeje ishengero yo nitwabishikira muri ubwo buryo butandatu bwo gutahura uko yabinyegeje ishengero kugira ishengero ribirindira umwanya wose ntibari bazi igihe yatsotse ariko buge ci ishengero kiri mu kurangira rero harageze kuza nimwitegure iki nico ngira akamaro mu byanditswe kirushiriza mu gitabo gikora iki kivuga kurangira kwihanga kw'abayuda iki cyanditswe amayinga 70 byerekana neza kandi bivuga igihe Daniel yatanguriye gushika ku herezo gigiye ni kimwe mu bihe bihambaye nibangahe banyumvise mvuga nti namba mushaka kumenya umunsi tugetse kitegeretse kirangamizi namba mushaka kumenya igihe tubaye mwitegereza abayuda ukono kuri hari ikirangamizi cy'Imana cyakuwe hano umunyete Rojia wesu witse Bibiliya wesu wariwe wese azokubwira yuko igihe iki ari cyo gihe abayuda ubu tugetse mukiye gihe gusa turi ihanga gushuha yojewe ntacyo bisana n'abanyamahanga utudushashara indwi ibiza indwi ntacyo bisana ishengero ry'abanyamahanga rizoba riri mu bwizi cyo gihe ntacyo risana natwe ishengero ry'abanyamahanga byerekeye gusa Isirayeli Daniel ihanga ryawe na Yerusalemu rero kandi byerekana yuko Imana ikorana n'abayuda igihe baba bari mu gihugu cyabo Haleluya nuko biri neza na neza hariya bama bagerageza kwemererwa igihe Abisirayeli bari hariya mu gihe cya Daniel kandi umwanditsi umwe ahambaye kuko ndazi bamwe mu bantu biwe bari hano sinza kubivuga ariko hari impamvu bageze ibi bintu by'ibinyoma hano murazi ukuntu abayoboke ba Mire imbere yuko baba abadivantiste bo munsi w'indwi hano bakoze iki mu 1919 bafashe amababa yabo mwarabibonye mu kubimenyesha makuru citwa Korea hanyuma baraduka hano kugira baguruke kijya gitondo uko kwari gufata amayinga 70 ya Daniel umuyoboke wa Mira rero inyuma yaho kubw'umupfasoni R. White uwari umuvugishwa wabo yarahindukiye maze abitaba divastitse bo munsi w'indwi kandi ubu barahinduye izina ryabo bitijwe iryo buvugishwa. Murabona amazina atatu ku mugwi umwe, rero barabeshe kuko bagerageje kwigira ayo mahinga 70 ku bayuda n'abanyamahanga. Kandi hano havuga ati ni ku bw'abantu bawe, kandi Imana ntigeze ikorana n'abayuda hanze y'abapalestina. Kandi igihe Mesiya ku mahinga 72 yaranzwe, si ku bwiwe ku bwacu yaranzwe. Isirayeli yarashwiragijwe ntiyigeze isubira kugarukanwa mu gihugu cyabo gushika muri iyi myaka mike yihetse. Rero icyo gihe ni cyaharugwa mu gihe cy'ishengero. Murabitahura ntibyari kuba mu 1919. Ndashobora kwerekana ibyabaye mu 1919, ariko ni gihe umumarayika umutumwa ubutumwa bw'umwarika wa gatatu bwahishura, hanyuma icyago cyarabandanije by'ukuri. Ariko ntibyari aho, ni aho n'igihe intambara yahagarara mu buryo butangaje. Twarasivyo mu gice c'indwi igihe twahashika, igihe twashika ku gice c'indwi mwese mwaravyumvise ndavyigisha k'incuro nyinshi. Murabona igihe ubutumwa bw'umumarayika bwavuga buti gumye imiyaga ine y'isi gushika dushitse k'ikimenyetso abayuda basavye, kandi ubu kandi rero bagumye barindire gushika igihe c'abanyamahanga cari cahetse. Rero igihe azokwinjirira rero azodoma k'ikimenyetso abayuda 144 baronke mwe mu yera, hariho 144 bidomwe k'ikimenyetso vyahishuriwe Yohana indwi. Mwabisomye kandi nabonye igitigiri kinini ya mwijuru. Yohana yabonye ubwoko bwose indimi n'ihanga, kandi bari bahagaze imbere y'Imana n'ibigazi n'ibigazi mu maboko yabo, bambaye imvune zera, baririmba bati haleluya amen, Imana ishimwe, ubwenge icyubahiro, ubushobotsi, inkomezi, ibiba bibi by'Imana bihe byose amen, niko basemerera. Yohana ntiyatahura icyo gihe, ariko yaravye inyuma, hanyuma abona ku musozi Sinayi ubwitse 144 batahumanijwe n'abagore abayuda, abagore amashengero ntibiyunze n'amadini abaroterera amamatuzita ababatisi na festeran, ariko bamye ari abayuda uhereye ku itanguro. Abarotodokse bari bafise urushengero rwabo hariya basengera ku musozi Sinayi, abo bari vya 144 ivyo ni vyuma yibi, ni nyuma yibi ishengero ryagiye mu bwiza. Murabona rero umushingana Simifu yari mu makosa yategerezwa kubokono ye wari ugiye kubikora hariya mu mwaka 1919 gukuramwo ivyo 144. Rero mugarutse mu gihugu ca Bruce Lee ubugira kane, murabona mugarutse ku nyigisho zaba Ruseri yuko Yesu yaje mu 1919 yafashe ishengero giwe, kandi ubu n'umubiri wa kabanga ugendagenda ku isi. Yaratutse yagiye kumva za nyokuru na sokuru abazura bose abo bose bari aba Bruseri na ubuhumyi nta siguro bitanga mu ijambo, nivyo kumvikana neza ya mugenzi ntibitahuritse. Ariko Imana irafise ukuri, Imana niyishobora kubihishura kandi kabi ishira hari yamazi kavyerekana vyukuri kuri twebwe. Murabona nditse kizobikora, sindabitse ndiko ndababwira ukuri sindabitse, ariko ndavyitse nditse yuko izobikora. Nuko murabona Imana ntiyigeze ikorana na buryo n'abayuda, ashaka ko mushirwe mu mutwe igihe cyose Isirayeli, niho nagerageza kubibwira uyu mwene data yica yano yari kavuga kuvyereke kuja mu Isirayeli, muce kuri kure ya Isirayeli, muce kure yaho mwebwe mwese muvuga ibyo guhindura abayuda. Imbere yuko ubu butumwa burangira, muraza kubona yuko ari ni kuhora hagize mu ijambo no mu mwemwe Isirayeli zohinduka ihanga ryose mu ijoro rimwe. Bibiliya irabivuga, ariko ubutumwa bwiza si bwo bubereye ubwa mbere, hariho ubugararije bubagararije bake bari hanze n'ibindi nk'ibyo byo birinjira no gusohoka kubwo umubiri nyamukuru w'abayuda, barinjira bagakizwa. Uko n'ukuri n'izira ivyo n'umutima wanje wose. Ariko mwibuke igihe cyose Isirayeli izobiri hanze y'igihugu cyabo, ntibashobora gucungurwa. Ubu bariko basubirayo kandi bazocungurwa hamwe n'ihanga ryose mu munsi umwe. Bibiliya irabivuga, umunsi umwe uzozana burundu Isirayeli yose isubire ku Mana. Ikintu gikomeye cyane kizoshika mu Isirayeli umunsi umwe muri iyo, kizonyiganyiza ihanga ryose icyarimwe n'umuvugishwa yarasemereye maze avuga ati warakoze ibyo ku munsi umwe gusa, umunsi umwe bazobibona, hazoba ikintu cy'inkomezi. kubwanje azo umuvugishwa akome azoseruka kuguhagarara imbere y'Isirayeli kugira abereke ko Mesiya akiri mutsima ako uyo Mesiya batayari ubu basoma ijya bibiliya ntoya hariho bibiliya y'Abisirayeli bayisoma bapfa inyuma baca imbere nibwo buryo bwabo bwo gusoma marazo ukora ururimi rw'Abayuda kwandikwa rero igihe bayisoma kandi barasoma ko rewe parati y'abarungikiye muri yoni wa mabibiliya bavuze bati nimba uyu Yesu barabisirayeli bakurikiye muri Irani hariya ntibari bwigere bumva bavuga ibya Mesiya hanyuma igihe bari bagomba basubire mu gihugu cyabo niyo mpamvu batifuje kurira indege bari bakirimisha amasuka ya kera mwarasomye ibyo byari bibi mu bikimanyamakuru roke bangaye basomye ingingo mu bijya rock time CM mwarabisomye murabona ntibashaka kwinjira hariya indano y'umurabi ashaja yahagaze hariya hanyuma yavuze ati nimwibi kuvugishwa wacu yavutse ko tuzosubira mu gihugu cyacu kuma babaye inkokoma haleluya amahanga ariko arasambuka Isirayeli rikanguye ibimenyetso bibiliya yari yaravuze iminsi y'amahangira haruye yutsuye ubwoba agaruka emwe abashwiragiye kubanyu byobaye byiza mwikanguye mwarabyumvise mwarana byumva kandi muravyumva ariko rimwe muri iyi minsi bizoba ari ubwanyuma Isirayeli isubira mu gihugu cyayo umunsi Imana izofata ingingo y'uko Isirayeli ari hanga uwo munsi nta n'umwe atari mu Yuda wazocungurwa ndaza kubigaragarisha amayinga mirongo irindwi nimba gusa ashobora kuronka iyo minsi nzogenda kurondera ikirangaminsi cy'inyenyeri kandi jane iby'inyenyeri umurome ibirangaminsi byose hariho n'ibindi hariho ikintu kimwe Imana irabitse kandi we arashobora akubiheshura murabona ndazi yuko mu kirangaminsi jane hari iminsi 365 n'igice cy'umunsi mu mwaka umwe nuko yo biravangatiranye byose ariko harimwo ukuri ahantu hamwe ndabona amashengero menshi amadini menshi abantu benshi bafata inzira zitandukanye bamwe ni mwaramutse Mariya abandi basenga ibintu abiri ya n'ibindi bintu hategerezwa kuba hariho ukuri kumwe ahantu hamwe hategerezwa kuba hariho Imana ahantu hamwe hategerezwa kuba hari ubutumwa ahantu hamwe ndabona bahaguruka bahaguruka abavugishwa b'ibinyoma bingana kurobanura kwimwemu n'ibindi bintu by'ubwoko bwose biriko biba hategerezwa kuba hari ukuri ahantu hamwe uko akoreshwa nka karore kuri uko kwigara ndabona abantu binjira mu mubiri bagasemerera kandi bagatwagwa kugira ngo basohoke mu nyuma bakabaho uko bishaje hategerezwa kuba hari umwe muyera ukura ahantu hamwe ndabona abantu bihivyumviro vy'idini n'ibindi byose kandi bakagerageza gukora ibitororanye ndazi yuko hari Imana y'ukuri ahantu hamwe hari imwe muyukura ahantu hamwe kuko ubwo nibwo bwirya kuko n'ubwoko bw'indyarya ubwo bwoko bw'ibinyoma no kwigana hategerezwa kuba hari ikintu kimwe cy'ukuri umuntu ihanga ishengera Imana hategerezwa kuba hari ikintu cy'ukuri ahantu hamwe kuko ivyo ari byo kwigana gusa hari ikintu acokora ahantu hamwe nabwiye ishengero kubyerekeye ingabire zanyu nimwe yubare ku ngabire zanyu ntimutsigumye bihuye na bibiliya ntimwemere nimutsigumye bihuye na bibiliya ntimwemere ubasubirira mu gihe joro ryuzuye ingabire ryazo reka tugumye ingabire nyazo reka dufate izukuri canke nitugire izo dufate na gato amen rero mu kurangiza ni yuko n'ukuri yuko Imana ikorana na Isirayeli gusiyo iri mu gihugu cayo ntidufate nk'akarorero igihe Imana Aburahamu yavuye mu gihugu cy'iwabo kugira ngo agende muri Egiputa n'igiki cyabaye yagiye kure y'ubugombe bw'Imana kandi ntiyigeze yongera guhetsa gikwa akugeze igihe yasubiye mu gihugu cy'Imana ntiyongeye gukorana nawe nta kwerekwa na kumwe cyangwa ikintu cyari cyo cyose kugeza asubiye mu gihugu cyiwe nimwitegereze Isirayeli igihe barungikwa muri Egiputa imyaka 400 nta gitangaza na kimwe cyabaye nta kimenyetso na kimwe nta kintu na kimwe hagati muri bo nta kintu na kimwe cyavuzwe mu nkuru y'igitabo abafise imyaka 99 baca ku ikoraniro gushikanira umwagazi w'intama bavuga mwaramutse Mariya canke ibyotegerejwe kuvugwa hanyuma bakisubirira inyuma umwaka ukurikira nico kimwe abaheretsi bari hariya bose bariko baharira rabbi uyu n'uyu tugiye gutoranya umurabi uyu n'uyu yiza amashure menshi arazi neza abanyegiputa kandi avugwa avuba abanyegiputa kandi bo bose bari bameze cyo kimwe ibyo nibyo nyene byashikisha ishengero Shengero twese twaba Methodist changa baba Baptist changa Presbyterian hanyuma dufise urupapuro ko mutsindo ko muri hafto dufise urupapuro ko mutsindo ko muri hafto dufise urupapuro ko mutsindo kwa handi hano changa Bom Jones twebwe dufise urupapuro ko mutsindo kwa mbere mu pindo me dufise urupapuro ko mutsindo de changa kende kino bidushikana he ubupfu uko niko byagenda muri Egypt imana ntigeze ikorana na Israel kugeza igarukiye mu gihugu cyayo ni mu nyumviritse uko niko hora hagitse imana ntizokorana inishengero ryayo igihe zoba ritara garuka mu gihugu cyayo ubutumwa bw'ikige ni mugaruke byukuri rekana nivyo byiyumviro byanyu by'ikimethodist baptist presbyterian n'igipanecot assembly of holiness freakness ivyari byo byose church of god nazarayo pregnorious church of christ imigwi yose ya antikristo kandi ndabona yuko ivyo bigenda hose kwisi bose mu makosa bose n'abumugwanitse mana we hari abantu bubaha imana muri iyo yose hari abantu bubaha imana muri iyo migwe yose ariko indi ni gonyene siga imana akandi imana ntizokwigera iri hezagira ntirigera ibikora ndasavye ndasavye muhinga wese mu byakahise mwebwe muzokumva ino bande munyandikire munyereke rimwe gusa ahishengero ryabaye idini hanyuma imana ntiyarishira hanze kugira ngo ntisubire gukorana naryo nimumbwire igihe yigetse kubyura ubugira kandi abaruteriano weza Methodist cyangwa Pentecoste nta na rimwe yabikoze iryo dini ryagumye hariya hanyuma rirononekara kandi rirabura Imana yatoya abantu hanyuma igerageza gusubiza abo bantu mu gihugu cyabo nukorera abo bantu b'intege nke cyane 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 kandi bafise impemuye kigore hamwe n'impamya bushobotse zabo hariya batunganije irindi dini byatumye umwana wo kuranduka yiyongera inshuro zibiri kurusha uko byari bimeze ku ntango ariko ahantu hamwe atankeka Yehova afise umuntu ashobora gushira ibiganza byiwe atazigera yungura nani nayo madini atubaha Imana azogarukana abantu ku gitandara Yesu Kristo kubagarukana kuri Pentecote y'inkomoko hamwe na mwemuyera w'inkomoko hamwe n'ibimenyetso by'ukuri n'ibitangaza by'ukuri nta nkeka arafise umwe ahantu hamwe atazoremegwa n'ubwoko bwose bw'ihamwa utazoheba atazotanga imihoho atazogwa acanke ikindi kintu cyacyo cyose atohagarashikamye imana ntigeri hetsagire siyare kiretse iri mu gihugu cyayo imana ntizokwigera iguhetsagira umu methodist umu baptist umu pesiano umu katolika cyangwa umu pignori hose umu nazarayo cyangwa umu christ acanke idini rya panekoti ntizokwigera iguhetsagira muri ubwo buryo garuka mu gihugu cawe kwitanguriro nezana neza kuvya wa Pentecost baciyemo nkuko byabaye ku munsi wa Pentecost igihe ububasha bw'Imana ihoraho bwahinduye ibihumbi byabo abantu atuma imitima yabo igurugomba n'umuriro w'Imana ivyo byerekanye ukuri atari ibimenyetso by'ivyiganano atari uburiganya bwo gusoma ivyumviro atari ibikorwa by'uruhendo no kuja mu mahiganwa adufise muri Amerika ninde yoshobora koronki ihema rinini cyangwa ninde yoshobora koronki isinzi ry'abantu ninde ari itandukaniro ry'ivyo ku Mana Imana yifuza abantu bimvuga kuri mu mutima atari isinzi ry'abantu kandi twese dufise amahiganwa hano abandanya mbega kamara maza akubona dushobora kongera igihumbi ku madini yacu na kamara maza yifuza ko tugaruka kukuri tugaruka kuri mpemu tugaruka ku muco nyakuri tugaruka ku nzira ija muri Kristo tugaruka kukuri ni gute Yona ashobora kuduhetsagira ku nzira dufata ntizobikora ntiyigeze ntiyigeze iheza agira Isirayeli kugeza igihe bagarutse mu gihugu cy'isezerano kandi igihe bagaruka mu gihugu cy'isezerano ibimenyetso n'ibitangaza byaciye bitangura gukoreka yarungitse umugabo neza na neza hagati yabo yitwa Mose n'igiki uyu mugabo Mose yaje yitwaje ateoloji isukuye mbega yoba yaje yitwaje impamyabushobozi ya mbere mu ndome yoba yaje yitwaje impamyabushobozi RDPHD yoba yaje yitwaje ububasha bwa Yehova hamwe n'ubutumwa buvuga buti nimuve muri kino gihugu musubire mu gihugu cyanyu nimusubire yemwe mwasanzaye mu cyanyu amena hafi imyaka 2000 abayuda bamye hanze y'igihugu bari basezeraniwe basanzaye mu bice bine bitandukanye by'isi. Ese ukuntu twotuma buno butumwa bumara amayinga ubu iyaba twaja neza na neza mu nsiguro ya kimwe kimwe twoshobora gukurikirana neza Israel kugira adushobore kubona aho yari yase yasanzajwe na n'ubwami bw'Abaroma akuku utemera Mesiyo kuno yatwawe mu gihe cyose akiri munsi y'ijuru. Usubira inyuma kuri Yakobo Israeli hariya mu itanguro 44:45 hanyuma werekane hajyanye n'ingene yahetsaga iyo miro iyo miryango cababwiraho bazoba mu misi ya nyuma, kandi ndashobora kukwereka neza igihugu cyose kubijyanye na Israeli, umuryango wose wa Israeli uri neza na neza mu bihugu aho byari byaravutse ko wobaye, kandi tukaba turi hano no munsi. Umuyuda tuzi si umuyuda nyakuri, umuyuda nyakuri n'ujya mu Orthodox nyakuri atihumanije n'ibintu byisa atagiye hanze agafatanya n'ayandi mashengero. Ubu nibo bazosubira hakujya bakabeshwaho n'amavuta hamwe n'umutsima ku mpande z'umusozi batemerewe no mu gisagara cya kera byasabwa kububakira igisagara akuru ruhande mu gihugu kitarimwo abantu hamwe n'inkorutura zira bishijwe ku mpande zose, ariko tangwe gututsa amen na amen igihe kiregereje. Hariho Ishimayeli na Isaka bahagaze hariya batonganira ico gihugu, ariko cyo gukira Israel hamwe byoshoboka kaja muri Yerusalemu mushasha, ntibazokureka ngo uje muri Yerusalemu ya kera, usabwa kuja hariyo bwa mbere hanyuma ukabareka bakabisigurira byose abaraho mu nyuma bagaca bagutwara kuri rujya rundi ruhande. Abona abana ba Ishimayeli ariko rindira gato haraje igihe aho abana b'Imana bazoyegukira, uko n'ukuri Yerusalemu izokuba kwa gushasha ikimazi cya misi yose kizoshikaho, kandi Antikristo azogira isezerano mu mayinga ndwi ya nyuma, akandi hagati yabyo tuhagarika byose yasezerana bihindure bose Katolika, uwo muvumo uzokwirakwira hose nkuko hanyuma umuheru uzoshika. Nimwitegereze amayinga 70 ego haraciye hafi imyaka 2000 bamaze kuri yacyo, rero baratwawe abantu baboneza neza nk'uko byari bimeze igihe akomanta z'umutima wa Farawo yategerezwa gukomana z'umutima wa Hator, amamiliyoni yabo yarapfuye itegeretse hano Ekman hayagirwa no kuba yarishe abayudi miliyoni yarishe abayudi miliyoni zitandatu muri ubugingo bw'abantu, inzo y'abana batoya bakutse bose hamwe barishwe. Ekman umugabo umwitegereza uburusinge bwa birukanyaho barabirukanya hano hose bahindutse ihanga ryasuzuguwe, ariko kubw'urukundo rw'amahera yabo baragarutse ubugira, kandi ariko uwo mugabane muto yuri ko usubira muri Palestina. Amen. Bene Data, igihe mubonye atanguye kuza mu gihugu ociwe bafise ibikwiye hari ubu kugira batuma ibyo biba hafi 144, kandi niki kiriko kirakoreka bazomenya Yosefu wabo ntimugira ubwoba, ariko mugenzi kandi bose bari hari yabarindiriye ko ibyo biba, kandi iyo saha nyene ibindi bihugu byatangaje ko nabari igihugu uyu mwaka uheze, igihe ibyo bishitse turi hafi y'iherezo ishengero ry'abanyamahanga rirazamuwe. Rero umwanya uwo ariwe wese Imana ishobora kuvuga iti Israel ni hanga ajyanje, igihe ibyo bishitse abanyamahanga bazoba bahetse bazosambura, niko Yesu yavuze muri Matayo 24, ubuyobe butera ubu kugesera bazosambura impome za Yerusalemu kugeza aho igihe cy'abanyamahanga kizorangira. Igihe ibyo bizorangirira abayuda bazoca basubira i Yerusalemu kugira basubire gutanguza ingoro hanyuma bayisengeremo. Byose tuzobitahura muri ubu butumwa bukurikira amayinga 70 yazijya ntumbero zitandatu. Ubu ngiye kubisoma imbere yo guhetsa kubera hazoba hageze umwanya wo gutaha, hanyuma duce tugaruka mu ijoro isahimwe. Ubwa mbere namba muri ko murabyandika kugira ibi bicumuro bishire Daniel Geshi gice cy'icyenda 44 kugira ibi bicumuro bishire, imwe ibyaha birangizwe, kabiri bigabitanyo bitangigwe impongano, gatatu hazanwe kugoroka kutazoshira, kane kumatanisha ishashari dome mw'ikimenyetso ivyo weretswe n'ibya avugishijwe n'Imana, gatano ahera cyane hazo harobanuzwa amavuta, gatandatu kandi ivyo nivyo tuza kuvuga kiri joro Imana irabishitsa. Rero murindire kandi bigaruke ko ubugira kandi kugira mubitahure, ubwa mbere ibicumuro bishire, ubwa kabiri ibyaha birangizwe, ubwa gatatu ibiga bitanye ubutangirwa impongano ubwa kane hazanwe kugoroka kutazoshira ubwa gatano kumatanisha ishashari dome mw'ikimenyetso ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana ubwa gatandatu ahera cyane harobanuzwe amavuta Reka ndabasomera ubu muri Bibiliya ni murongo wa 24 amayingi ndwage agere ubwoko bwanya abayuda n'igisagara cyanyu cera igisagara cyanyu cera Isirayeli abayuda Yerusalemu ibicumuro bishire rimwe ibyaha birangizwe bigaha bitanyu bitangirwa impongano hagatatu haza n'ukugoroka kutatoshira kane ibyo weretswe gatanu ibyo weretswe n'ibyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idome mu kimenyetsa hera cyane harobanuzwe amavuta gatandatu Ibyo ni byo neza na neza yaje kumubwira byokogwe hanyuma iherezo rizoca rishika rero iri joro turaza gutahura icyo byo bisi ibintu bisigura kandi muraba ukuntu twegereje hariya kandi kuwiyinga ukurikira muzoza n'ibintu biranga umwanya mubishire neza neza aho duhagaze ndamukunda Isirayeli isubira mu gihugu cy'Abisirayeli reka mvuge ibi ubu mu gihe nibaza ko bidaca kuri bande reka mvuge ibi igihe Isirayeli yahinduka ihanga Niho iciyumviro namye nizeye imbere y'abantu hano ko hariho ikintu kimwe noshizemo ukuboko imbere y'uko mfa acukugarukana Isirayeli kuhoraho kuko igihe ico kiringo kubw'igicapo ca Amerika Isirayeli yahindutse igihugu ubwa mbere inyuma y'imyaka 2000 kuva byashwiragiye atari hanga acari ico gihe neza na neza ico gihe aho mu marayika w'umwami yahura nanje hariya hanyuma andungika ku hamwe n'ubutumwa bwiza aca kintu nyene itariki ndwe z'ukwezi kwa gatanu igihumbi kimwe n'amajana 9 na 46 ubu rero ikindi kintu kintuma amenya ibyo nuko agarukana imitima y'abana kuyabase n'imitima y'abase kubana ubutumwa nimwitegereze Maraki igice cya kane atari cya gatanu icya kane ikindi kintu igihe Bill umuhungu wanje nanje mwene data Ann Buxton atwari ku rugendo tuja muri Palestina inyuma y'ukubonana n'abayuda kwa mwene data Argambright bakabona igikorane rewe Buxton yarungisize Bibiliya hariya hanyuma avuga abayuda baraje bavuga bati hamwe mwo hamaga ara umugwi w'abarongozi ba Isirayeli nshatse kuvuga atari bano bigisha bashasha n'imigwi yabo yose ariko muhamagare hamwe abarongozi nyakuri ba Isirayeli bagasomira isezerano rishasha kandi turaze yuko igihe Mesiya azozira azotubwira ibi bintu nka wa mugore Samariya turazi yuko Mose yavutse ko Mesiya azoba ari uvugishwa n'Imana akandi mu babwiye mukabibereka mu byanditswe ivyo turaza kubivuga ko mu butumwa bw'ukuri uyu mugoroba yuko bategerezwa guhumishwa n'imitima yabo igakomantara kugira igihe cy'abanyamahanga kitse kugira abanyamahanga bahunzwe kandi imitima yabo yarakomantajwe nk'uko byagenze mu gihe cya Yosefu n'ibindi bihe kandi mugashira abo bayuda mu kibanza mugahamagara abo bagabo muri iryo koraniro nk'uko mubikorera abanyamahanga hano murongo we namwe muyera kubera yuko bavuze nimba uyu Yesu nimba ari Mesiya amajambo yawe akaba ari y'ukuri rero ntiyapfuye ariko ni muzima ayasezeranye kuba wawe umusuku wayo abasuku abigishwa bayo kandi namba dushobora kumubona akora ibikorwa byovugishwa n'Imana rero tuzokweza yuko ari we Mesiya mbega ikintu gitunganye cy'ukuri neza rero ivyo bimaze iki igihugu coba kivutse mu munsi umwe hagati y'abarongozi umwe wese muri bo yovuze ati turabitse igihe uwo mwigisha w'umuyuda yabivuga byaciye bihetse ikibazo igihugu coca kivuka mu munsi umwe Isirayeli yobivutse mu munsi umwe kandi nari ku rugendo njayo mpagarara ikaro mu gihe muri Egiputa nitike y'indege mu ntoke mfise iminota nka 15 canke 20 imbere yuko baduhamagara bagira baduhamagare twurira indege negereye kuraba kantu gato ko mu giti citwa Eben babaje inzovu ntoyi bajwe mu giti citwa Eben n'amahembe y'inzovu nagira ndakarunge kiri umwe mu bagenzi banje w'umuganga muganga Sam Adar nta nk'akantu azoza arakoresha ku biro nariko ndakitegereza hanyuma ikintu kimwe kimbwira giti ige ntikiragira nuje muri pasina rero cyane ndibwira ni jewe niyumviriye ibyo cyane ndabandanya urugendo rwanje ikintu kimwe cyambwiye giti igihe nikiragira naciye nja inyuma y'iyo nzu nararangamije ku mana navutse niyo mana niwe wari kuramvugisha yavuze ati igihe nikiragira ntuje muri Palestina iki sico gihe rero naciye mfata itike yanje y'indege canda yihindutse hanyuma mva hariya canja i Roma kugira nsubire i Robson muri Portugal nja muri Leta Zunze Ubumwe igihe nticari bwagere ibiga bitanyo by'abanyamahanga ntivyari bwuzure ngo igikombe giseseka ariko umunsi umwe bizoba kandi Imana izorungi ku muntu hariya w'umupfugishwa zobigaragariza ndizera yuko Imana izomuhagurutsa ubwo nyine wari we wese izomuhagurutsa vuba ndizera yuko bitegerezwa kuzoba nico gituma turiko twiga ibikubera yuko vyegereje kose kandi mwibuka umwanya nyine abayuda bazokwakira Kristo ishengero ry'abanyamahanga rizoca rigenda rero ivyago bizoca bigwa ku banyamahanga imibabaro rero nikuta abantu abigishwa bakomeye bigisha bakitegereza ivya iyi bibiri yuko ukuraho bakavuga yuko ishengero rizoca mu gihe cy'imibabaro mu gihe atacanditswe kibivuga ko muri bibiliya nta kintu na kimwe bafise umugabo umwe yambwiye nta gihe kinini kiyaciye yavuze ati yo mushiki wacu Mark Pastor yigishije yuko ishengero rizocishwa mu mibabaro kubera yuko tuzoba turi umuco waka muri ico gihe ni Isirayeli yero s'abanyamahanga abanyamahanga baba bagishe baba bagiye ishengero nta mubabaro bazocamo igikoko cadashwe amazi gice ca 17 kandi cagwanije abasigaye inkumi y'ikijuju ishengero ry'ukuri ryaragiye riri mu mazimano y'ubukwe mu rya mazimano y'ubukwe azoba ari ngahe ndwe ya nyuma ni muri ico gihe imibabaro izotse igihe zijyanzige no gutotezwa no guhamwa bizoba ku mashengero ibintu nk'ibyo nuko ku mpera mu gice cya 19 nguyu araje nk'umukwe wiwe haleluya umwami w'abami n'uganza baganza umwitwikiro wiwe wubijwe mu maraso n'ingabo zo mwijuru zihumekereje ziri ku mafarasi yera zizanana nawe nguyu araje gufata ikibanza ciwe mu nganje y'imyaka igihumbi Amina, yo, hezagigwa izina ryiwe, yo, hezagigwa izina ryiwe, hezagigwa izina ryiwe, hezagigwa izina ryiwe, yo, hezagigwa izina ryiwe. Yesu nizina Yesu nizina Yesu nizina ry'umwami Yesu nizina Yo Yesu nizina Yesu nizina ry'umwami Izina ryiwe rishigwe hejuru Yo izina ryiwe rishigwe hejuru Yo mushire hejuru izina ry'umwami Izina ryiwe rishigwe hejuru Yo izina ryiwe rishigwe hejuru Mushire hejuru izina ry'umwami Ni gute mwakora ibyo muyishire hejuru mu buzima bwanyu nimubeho ubuzima gushikaho bavuga bati nguyo musavye wa Kristo uko niko mushira hejuru iryo zina reka tubirabe yo muramukunda nivyo yo mana we ubi indirimbo yacu ntoyi kera mu bwato akandi ndabizi kari byo havutse umwana akugira ngo acungure abantu ku bw'ibyaha byabo Yohana yamubonye ku nkombo umwagazi w'ibihe byose uwo mwagazi afise udushashare ndwi niwe wenyine mwijuru no mwisi yashobora kugitora mu bwato kera kandi ndabizi ko yo heza gikwizina gyumwami Oh, heza gikwizina gyiwe. Heza gikwizina gyiwe. Heza gikwizina gyiwe. Heza gikwizina gyumwami. Heza gikwizina gyiwe. Heza gikwizina gyiwe. Heza gikwa izina gyumwami. Ndakunda gutazira namwe rero ntituza kwishenge kugira ngo twumvirize ubutumwa ibi birajana ariko tuza kwishengera gutazira mu mwemu no mukuri mwumvise ukuri n'ijambo murabona rero gutazira no kumubwira ibyumwumva muri mwebwe yo murabona yo ndakunda uwo mugabo ugariraya Nimuduho mudiho wa yego mugenzo wo yitsi Teddy ndayibagiye aho reka tubirabe Yesu kuntu akundu rya mu nyagarira ya wigariraya kuko yankoreye byinshi yarampaye ivyaha nyuzutsa mwemu yera Yesu kuntu nkunda uwo munyagariraya Umoso umwe mu ngoro mutotsa kori yagiye gusenga ararira ati ewe mana ngirira ikigongwe yarahariwe ibyaha byose yumva amahoro menshi avuga ati nimunze mubona uyu munyagariraya Yesu kuntu nkundu rya munyagariraya Kuko yankoreye byinshi Ayarampari ibyaha anyuzutsa mwemu yera Yesu kuntu nkunda nkunda uwo munyagariraya Ikimuga caratambutse kandi n'ikiragi caravutse Izo nkome zizigishijwe n'urukundo ku kiyaga impumyi irabona ndabitse katakindi atari inkome zizuwo munyagariraya Yesu ukuntu nkunda uwo munyagariraya Kuko yankoreye byinshi yarampariye ibyaha anyuzutsa mwemu yera Yesu kuntu nkunda nkunda uwo munyagariraya nimwumvirize iyi nayo wa mugore wo ku iriba yamubwiye ibyaha byiwe byose yamubwiye kafisa abagabo batanu uwo niwe hanyuma aronka amahoro menshi mu mutima kandi yarariza ati nimuze muri abo uwo munyagariraya Yesu ukuntu nkunda uwo munyagariraya wigariraya Kuko yankoreye byinshi yarampariye ibyaha anyuzutsa mwemu yera Yesu ukuntu nkunda nkunda uwo munyagariraya ndamukunda namwebwe n'umutima wanjye wose namwebwe Mbega suwe igitangaza yo igitangaza Yesu nuwanje umuhanuzi umukama wa mahoro n'Imana mushobora byose yo arantabara aranzigama icaha cyose n'ibimara mare umucunguzi wanje n'igitangaza amushimize nagiwe reka twunamike imitwe yacu ubuhanyuma tubyiyumvire ko nari narazimiye ariko ubu naratowe nta rubanza rukinyagira amahanga arasenyuka uko biri kose muri Yesu ndindegembya mfise ugucungurwa hagushitse arantabara andindi caha cose n'ibimaramare umucunguzi wanje n'igitangaza hadushimize inagiwe yo n'igitangaza n'igitangaza Yesu no wanje umuhanuzi umukama wa mahoro Imana mushobora byose yo arantabara anzigama icaha cyose n'ibimaramare umucunguzi wanje n'igitangaza amushimize nagiwe yo nimunyiyumvire nari naratsimiye ariko ubu naratowe nta rubanza rukinyagira muri Yesu ndidegembya mfise ugucungurwa gushitse arantabara akora iki andindi caha cyose n'ibimaramare hejuru ya byose yo umucunguzi wanje n'igitangaza hadushimize inagiwe ubu twese hamwe yo n'igitangaza oh Yesu no wanje umuhanuzi umukama wa mahoro n'Imana mushobora byose yo arantabara anzigama icaha cyose n'ibimaramare umucunguzi wanje n'igitangaza amushimize nagiwe yo Yesu kono honda Yesu yo Yesu kono honda Yesu ndanezerewe ko nacunguwe ndanezerewe ko ndindiriye kugaruka kwiwe yo Yesu kono honda Yesu Imana ishimwe yo kuko yankunze bwa mbere rero biganza hejuru namba bihuye n'umutima wacu sinzomuheba yo sinzomuheba hasinzomuheba akuko yankunze bwa mbere sinzomuheba asinzomuheba asinzomuheba kuko yankunze bwa mbere muramukunda rero mutegerezwa gukundana akubera namba mudashobora gukundana abo munashobora kubona hano ni gute mwoshobora kumukunda uwo mutarabona reka turamukanye tuvuge duti yo Yesu kuno honda Yesu yo Yesu kuno honda Yesu yo Yesu kunta nkunda Yesu akubera yankunze bwa mbere sinzomuheba ku mudugirize ibiganza ubu ibyo nivyo sinzomuheba sinzomuheba kuko ya nkonzo bwa mbere nimwiyumvire gusa yaraduhaye kuguhishuri kwa guhambaye turamukunda asivyo usuwe igitangaza mbega ukuntu dushima kubwo umwami wacu Yesu Kristo ntazokwigera duheba na rimwe kuko ndi kumwe nawe iminsi yose gushika mbega birabanezera amayinga 70 ya Danieli yo turamukunda sivyo abikora gute kwizera kwanje akuraba kuri wewe wewe mwagazi w'i Karuvariyo ni mumutazire gusa mu mutima wanyu ubu untego gutwe mu gihe senga ukure ivyaha byanje ewe ndeka kuvu no munsi mbuwawe wese mu gihe tuzunguruka mu gukekeranya yo numbere gusa umurongozi undongore muri ivyo mwami yo hindura yo hindura umwitsa mu muco uhanagura amosozi yanje ntundeke nje kure yawe mutima wanje ucitse intege uhumere uhumekere umbwira kuraho mwiza uhanagura amosozi yanje ndeke nje kure yawe ewe Yesu turabona ko turi ko twegeretse ikintu kimwe umuvugishwa ni Imana Yesaya yarabivutse Yeremiya yarabivutse Danieli yarabirabye kandi yabonye ibyo bavutse byaraku kabuye umutima wiwe kandi yahanze amaso ijuru yarisonzesheje yambara igunira anisiga iminyota yashaka kubyumva kugira ngo akebura abantu mwami natwebwe turabibona mu bitabo no mu gitabo cawe igitabo cha Yesaya igitabo cha Yeremiya igitabo cha Yakobo Yohana Luka Mariko Matayo igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana ibitabo byawe byose ako twegereje heretse kandi twahanze amasi juru mu gusenga aho kwinginga akugira ngo turabaho tuba mwami turabona umunsi utamanzuye kandi mwami tuje kuri wewe ukwizera kwacu kurangamijwe kuri wewe uyu mwanya dushize iruhande ingorane zose icaha cyose ikibanza cyose cyo kutizera twogira byoroshe kandi twiruka dutumbera ihamagwagwa rihoraho kubera turabizi ku mwanya wacu ari mutoya hetse agira abantu bari ngaha mwami baragukunda nabawe barasohotse niwe utanga guhishurirwa turasenga ngo uduhe ibyo bintu mu gihe tukurindiriye duhe umugoroba w'ucikwa mwami duhe gutangura utugarukane kandi rinijoro otube bashasha mwami nyutsutsu gusigwa uyu mugoroba mugenza kwiga mwami ibi bintu bitandatu byatumye aba akugenderwa kwa Gabriel namba Gabriel yaje kugendera hama agahisiguro zitandatu kuri ibyo mwami dutegezwa kumenya ibyari byo twarasomye ibitabo kandi turazi yuko turi hafi nico gituma dusaba ubiduhishurire rino joro uwe yingutsa mwami ewe mana shira iyi minsi hari asinzi ingene ndabigira ariko wewe urashobora kudutwara ku mwanya wo biduhe data ni wewe tubitsiga ko turakundana akanda maraso ya Yesu Kristo mwana wawe yatwogeje ibyaha byose ni wewe tubitsiga ko dufashe mu gihe tuvyitetse kuri wewe data akubwa Yesu umwami wacu.